Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo agashashara ka gatandatu bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 2023 ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 63 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turasaba data wo mu ijuru ko mwagaze intama agatwugururira ijoro, kuko turi ngaha kugira ngo tugatahure. Kandi mu gihe ata muntu ku isi cyangwa mu ijuru yari akwiriye, mwagaze intama wonyine wabonye ko ukwiriye. Rero ese ukwiriye rwose yoza amazi akatwugururira kagashashara, kugira ngo dushobore kuraba gusa hirya y'igihugu cy'igihe. Wizera ko ibyo byo dufasha data muri iki gihe cy'umwijima w'intimbatimba n'icyaha tubayemo. Ibyo byo dufasha kandi byo dutera intege. Turizeye yuko tugira ubuntu mu maso yawe. Turishikanye ubwacu kuri wewe hamwe n'ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murashobora kwicara. Niriwe neza bagenzi, ni ibakwe kuba ngaha ubugira kandi iri joro kuba mu gikorwa cy'umwami. Nacerewe gatoya, nari nagiye gusa ku bintu byihutirwa by'umuntu ari ku mfiro. Umunywanyi w'iri shengero, nyina ni umunywanyi w'iri shengero canke aza gusengera ngaha. Kandi bavuze ko uwo muhungu ariko arapfa icyo gihe nyene. Rero nagiye kuraba gusa igitutu cy'umugabo ajyanye mu gitanda ku mfiro, umugabo wo mu myaka nk'iyi wanjye. Kandi mu gihe cy'umwanya mutoya gusa nabonye umugabo ahaguruka ashima umwami. Kandi rero Imana namba tujya gushaka kwatura ibyaha byacu no gukora ibyiza, tugasaba imbabazi tukamwambaza, Imana irashaka kandi irindiriye kubiduha. Kandi ubu ndazi ko hashushe ngaha iri joro. Kandi oya, nibaza ko imashine izana ubushyuhe izimije. Kandi turi nabonye ijoro riheze cyangwa uno munsi, uyu munsi wanjye ugirindwi mu cyumba kitagira umucyo, hari amatara y'umuyaga nkuba gusa. Murabona, niga kandi nsenga Imana ngo yugurure utudushashara. Kandi hariho benshi cyane banditse mu rujya mugwi w'ibibazo canke ibibazo by'ijoro riheze byari ugereranije byinshi byari ibibazo. Bari abashaka igikorane cyo gusengera abagwaye. Uko byagenda kose bashaka gusigara umunsi wiyongera ko kugira ngo tugire igikorane cyo gusengera abagwaye ku wa mbere. Rero nobikora, nobishobora mu bisanzwe, noshobora kubikora. Namba ibyo byari ubugombe bw'abantu ko bobikora. Mushobora kubyumvira hanyuma mukabimenyesha, ariko namba mushaka gusigara gusa no gusengera abagwaye.
ni ukubera nageneye uyu mwanya wose utudushashara atakindi kandi nigumije kure utudushashara rero mushobora kwiyumvira no kubisengera hanyuma rero mukabimenyesha kandi nzo namba umwami abishaka ndashobora gahunda yanjiza iri arbukwekwe muri New Mexico kandi haracyariho iminsi mike gushyitsa icyo gihe kandi ntegerezwa kujya imuhira ku bw'igikorwa kinaka cyo gutegura ikindi gikorane muri Arizona kandi rero namba uri ari ubugombe bw'umwami mu sengere kandi nzokora cyo kimwe hanyuma tuzomenya byinshi kuri byo mu nyuma gatoya kandi mejeje gushishoza ubu ndabonye mugenda muvuga iby'ubugwayi ngibi biraje murabona ndabona uyu mufasoni yicaye hanyene namba ta kintu kinaka kimufashije asigaje igihe gitoya gusa kandi rero murabona turasaba gusa bujya bugombe bw'imana niyo mpamvu uri ngaha kandi waje uvuye kure rero murabona mpemu yera azi byose neza murabona ariko murabona nagerageje kugenera uyu mwanya tuno dushashara kuko twawuteguriye ibyo murabona ariko namba hariho uko biri kose hari abagwaye bangahe baje ngo babasengere reka turabe ibiganza byanyu impande zose ahantu hose yo mana we yemwe ni bangahe bo kwiyumvira ko byo bavyiza ubugombe bw'umwami kuguma ngaha no kugira ibi fate ku wa mbere mu ijoro ugusengera abagwaye gusa kugira ngo habe igikorane cyo gusengera abagwaye ku wa mbere mu ijoro mwokunda kubikora mwoshobora kubikora yemwe umwami abishatse tuzobikora ico gihe murabona tuzogira igikorane cyo gusengera abagwaye ku wa gatatu canke ku wiyinga mu ijoro canke ku wa mbere mu ijoro kandi dusengera abagwaye ubu nizigiye ko bidahungabanya ujya mugwi dutegerezwa kujana gusubira muri Arizona mwene data Norman aringaha aho uri hose mbega birahungabanya gahunda yawe mwene data Norman ikintu cyari cyo cyose mwene data Fred namwe bandi mbega ivyo ni byiza murabona ivyo ni byiza cyane rero umwami abishatse kuwa mbere mu ijoro tuzosengera abagwaye ijoro rimwe gusa tuzohebera ivyo twese hamwe dusengera abagwaye gusa rero ntibizoba bikibaye ivyo dushashara namba umwami azokugurura gusa utudushashara hanyuma tuzosengera abagwaye ku wa mbere mu ijoro ubu yo naraguze by'ukuri cyane rwose gukorera umwami muri ibi mwakunze ibi ukuguruka kudushashara rero ubu tuvuga kuva ku gashashara ka gatandatu cyangwa agashashara ka gatandatu bambe kandi kajya kava rero ku murongo wa cumi na kabiri w'igice cya gatandatu gushyika ku murongo wa cumi n'indwi ni kamwe mu dushashara tureture habamo ibintu bitari bikeya ngaha kandi ubu gusubiramo gato y'ibyejo mu ijoro bisa nko gusubira inyuma gatoya buri gihe kandi tuvuge ndashaka kuvuga ikintu kimwe nacyo nabonye muri kaya gasandugu ibintu bine cyangwa bitanu by'ingirakamaro rwose kuri jewe nabwiye yuko kandi ndashaka atankeka gusaba ikigongwe mbega biriko birafatwa ku mabande mbega byafashwe ku ibande nshaka gusaba imbabazi mwene data umuvugabutumwa namwe muri ngaha bavuga ko rya joro igihe navuga ibya Eliya muri kajya kanya igihe bari yiyumviriye ko ari we wenyine yari agiye kuba mu izamurwa cyane ko ari we wenyine yari agiye gukizwa nabuze amayi amajana indwi mu gishingo cy'ibihumbi indwi ibyo ni byo rero murantunga kuri ibyo mwabushomwe nari nzi byiza gusumba bijya ni ururimi rwanyereye gusa kuko nari nzi ko bari ibihumbi indwi gusa sinavuze neza kandi ndabashimiye byerekana ko ndanezerewe ko muba amaso ku byo mvuga kandi murabona rero ivyo ni kuko ni ibihumbi ndwi ndabifitiye udukete tubiri cyangwa dutatu tuvuga duti mwene data Branham nibaza ko wiheze twavuga duti mbega ntibari ibihumbi indwi mu gishingo cy'amajana indwi niyumviriye nti atanyeka sinavuze amajana indwi murabona ibyo kandi rero nda kandi rero nda ikintu cya mbere mwomenya natoye akandi gakete kavuga gati mwene data Branham nibaza ko navuze amajana indwi kandi umuntu umwe yavuze ati mwene data Branham mbega ryari iyerekwa rya mpwemu yuko hazoba gusa ikigereranyo ukaba uri kurabigereranya n'abajya indwi bishyira abantu mu ruhagarara iyo ugiye kwiyumvira ibi bintu murabona kandi birahagije ibyo binshyira mu ruhagarara ikintu kimwe cyashyitse uyu munsi igihe akagashashara gahishurwa ku buryo nari nze gusohoka gushika mu kigo nkagendagenda hirya no hino hanze mu kigo akanya gatoya nivyo byahatswe nyine kundandura mwimpuhe mu neza murabona rero muravuga uruhagarara yo mana we murabona ikindi kintu murabona mwishimikiza ibyo mvuga kandi imana izomparura kwivyo ndabibabwira murabona rero kubwivyo ntegerezwa kumenya neza na neza nakekeranya uko bishoboka kudakekeranya murabona kuri ibi bintu kuko iki ari gihe gihambaye cyane tubamwo ego nariko ndiyumvira ku gikorane cyo gukira indwara cyo kuwa mbere mu ijoro byo guciramo ga mwene data Neville ahantu na hamwe ni byiza mwene data w'agaciro Neville ndababwire bakoze gusa kimwe ndibaza maze iforoma ica iranyika atanyeka yambereye umugenzi n'umukunzi nzobibabwira ubu rusengero rwarubatswe kandi rufise ibyumba by'ishure ryo kuyinga n'ibintu byose birateguye ku rutonde ngaha kandi abantu bamwe muri mwebwe bo mu micungararo ya mu micungararo ya Jesseferisonville mushaka kuza mu rusengero mufise ahantu heza kandi ahantu ho kuza ibyumba by'ishure byo kuyinga mwigisha mwiza kandi mwene data Neville ari hano ku bw'ishure ry'abakuze kandi umwungere nyawe simvuga ibyo kugira ngo ndamutere amashugwe ariko nopfuma ndamuha agashugwe gatoya kiroza ubu ntako ruba urugori rwose amaze gupfa kandi mwene data Neville namumenye kuva ndi umwana mutoya gusa ubu ntiyigeze ahinduka na gatoya aracyari Orman Neville kujya nyene yamye ndibuka ndamugendeye kandi yari afise ubuntu bukwiriye kugira ngo antumire aho yavugira ubutumwa igihe yari kuvuga ubutumwa bw'umumetodista hepfo mu gisagara kandi twari dufise ikoraniro ryiza hijyepfo ikrasikesville nibaza yuko ryitwa ishengero metodiste ryo kwibarabara Harrison Howard Park niyumvira yuko ariho ategerezwa kuba yarakubonye hariya mushiki wacu Neville hari yepfo kuko yari naragarutse maze mbarira ishengero ngamvuze nti ni umwe mu bantu beza kuruta abandi kandi umunsi umwe nzomubatiza mu izina ry'umwami Yesu byarashitse nguyu kandi ubu ni umugenzi wanje ari ku ruhande rwanje kandi mbega umuntu w'iteka w'icyubahiro cyane yamye anshigikira nka kujya nyene uko yashobora kumba hafi icyo mvuga cyose aranshigikira nyene kandi akigaragara ko n'igihe yinjira ubwa mbere icyo gihe ntiyatahura ubutumwa ariko yarabwizeye kandi abuguma ko iryo ni iteka icyo ni icyubahiro kuri mwene data nk'uwo sinshobora kuvuga ibikwiriye kuri we none rero umwami amuhezagire ni byiza rero tugaruke gatoya ku mugoroba uheze mu kumenwa kw'agashashara ka gatanu ntitujya kubisubiramo kuva ku ntangura ijoro gusa dusubira inyuma bikwiriye kugira ngo dufate agashashara ka gatandatu rero tubona yuko hariho antikristo yagendera ku ifaransi kandi yahereje mu bushobozi butatu bwose bwagiye mu bushobozi bumwe kandi yagendeye ku ifaransi benjutse rupfu gushika ikuzimu mu kuranduka aho yavuye kandi tubona yuko ibyanditswe bivuga ngo iyo umwansi yinjiye nk'umwuzure we w'imana ahagurukana n'iyonka kumugwanya kandi twabibonye byemezwa mu buryo butunganye mu ijambo ijoro riheze kuko hari ibinyabugingo bine byishura kuri izo nshuro zine wicaye ku ifaransi yagendeye ko kandi yagendera ku ifaransi itandukanye buri gihe cyose ifaransi y'igitare hanyuma rero ifaransi y'akagajo na ifaransi y'agafiri hanyuma rero ifaransi benjutse kandi tubona ayo mabara hamwe n'ibyo yari yarari n'ibyo yakoze hanyuma mubisubize mu bihe by'ishengero kandi n'ibyo yakoze neza na neza nyine ku bw'ibyo murabona igihe ijambo ry'imana ryinjiranyemo bisigura yuko ari ryo murabona ego nizera yuko ikintu cyose kijanye n'ijambo ry'imana cyamari amen murabona rero nk'umuntu umwe yavuze yuko beretswe kandi avuga icyo byari byo yo bamenya yuko imana yabitanze kuko biza n'ubushobozi buhambaye rero iyerekwa ryashobora kuba ari ryiza ariko namba ridahuye n'ijambo kandi rinyuranye n'ijambo si ryo murabona rero ubu bashobora kuba bari hano bene data cyangwa bashiki bacu bo mu Mormon kandi bashobora kuba bari abaronka aya mabandi ubu kandi sinshaka kuvuga yuko bamwe mu bantu beza kuruta abandi jewe na mwebwe mushaka guhura nabo boba mu bantu baba Mormoni abantu bameze neza cyane kandi rero umuhanuzi wabo Joseph Smith wo abantu b'ama Methodiste biciye ngaha muri Illinois igihe bari mu rugendo hariya kandi ku bw'ibyo rero uwo muntu mwiza niyerekwa sinkekeranya na gatoya ariko ko yeretswe nizera yuko yari umuntu w'imvuga kuri ariko irekwa yaronse ryari rinyuranye n'ibyanditswe murabona kubw'ibyo byabaye ngombwa yuko bagira bibiliya y'abamormoni kugira ngo bijyane murabona iyi niyo ikwiriye ngaha kuri jewe n'iyi nicyo gituma ari ijambo gusa n'iryo murabona igihe kimwe umukozi w'imana yaraje ngaha avuye hanze y'igihugu maze kandi namubonye hanze avuze agendera mu modokari mu micungararo ari kumwe n'umupfasoni nuko baraje mu gikorane nuko mbona yuko batwaye imodokari iminsi ibiri cyangwa itatu we ngo baze mu gikorane bose hamwe kandi uwo mugore yari yararongowe inshuro zitatu cyangwa zine zitandukanye maze uwo mukozi w'imana ashika mu ihoteri aho nari maze azanyaruka kundamutsa nuko ndamuramutsa ndahaguruka kandi nari kuvugana nawe naramubajije navuze nti niwaronka umwanya ntushobora kuvugana nawe akanya gatoya gusa mu cyumba cyanjye yavuze ati neza cyane mwene data Branham namutwaye mu cyumba hanyuma mbwira uwo muvugabutumwa navuze nti nyakubahwa mugenzi uri umunyamahanga muri iki gihugu navuze nti ariko uyu mupfasoni azwi nabi navuze nti mbega cyane mwagize urugendo rwose muva aha n'ahantu nk'aha gushika aha n'ahantu nk'aha yavuze ati ego mugenzi hanyuma navuze nti ntutinya ko ibyo bishobora sinyekeranye ariko ntiwiyumvire ko ibyo bishobora konona ivugabutumwa ryawe nk'umukozi w'imana ntiwibaza ko twashoboye gutanga akaroro keza kurusha ko hanyuma yavuze ati yo umupfasoni rera navuze nti sinyekeranya ariko navuze nti ariko mwene data iki kintu kiriho abantu bose bamuraba si abera murabona abara ibyo muruko murakora kandi navuze nti nibaza ko wumvise neza wirinze ibyo ni gusa mwene data ku wundi hanyuma yavuze navuze nti ujya mupfasoni aza yararongowe kane cyangwa gatanu hanyuma yavuze ati yego ibyo ndabizi yavuze ati urazi navuze nti ntushoboye kwigisha ibyo mu ishengero ryawe iwanyu urakora ibyo kubw'ibyo yavuze ati oya ariko yavuze ati urazi nagize iyerekwa nyaryo ryabyo mwene data Branham navuze nti yemwe ni byiza navuze yavuze ati urabyibaza ndavuga nti nizeye ko nshobora gukosora gatoya ku nyigisho zawe ku byerekeye ibyo hanyuma navuze nti ni byiza rero yavuze nti no none ziregwa ndabimenye mugenzi hama yavuze ati yende yavuze ati urazi muri yerekwa yavuze ati nari sinziriye kandi ndavuga nti ego nabonye rero ko yari indoto murabona hanyuma yavuze ati umugore wanje yavuze ati yari yarabanye n'undi mugabo kandi yavuze ati yari yarampemukiye hanyuma yavuze ati rero arazaho ndi kandi arambwira ati yo mukundwa mparira mparira yavuze ati mumbabarire ko nabikoze nzoba umwizigirwa guhera ubu vyukuri naramukunda gose gusa naramuhariye ndavuga nti ni byiza kandi yavuze ati rero hanyuma yavuze ati uzi ni inkuru hanyuma naronse siguro yuko kwerekwa yavuze ati yari uyu mugore yavuze ati vyukuri yararongowe nibindi nibindi nibihe byose kandi yavuze ko ni byiza kuri we ko arongorwa kuko umwami yamukunze gose arashobora kurongorwa inshuro zose ashaka mu gihe navuze nti yerekwa ryawe ryari ryiza cyane ariko riri kure y'inzira inoze hano navuze nti ibyo ni byo bibi murabona ushobora gukora ibyo rero ibyo murabibona ariko iyo mubona ibyanditswe byinjiranamo bigira urukurikirane rudahindagurika aho bihurira byanditswe aho ibi bihamagarara ibi bindi biza kwinjiranamo kandi bigashushanya ishusho yose nko gushyira hamwe amajambo yinjiranamo y'urukino bita pazo nk'uko urondera igice gihura nta kindi kintu gishobora kubihuza rero ni ishusho yo kandi hari umwe gusa ashobora gukora ibyo ni umwagazi w'intama kandi ni ku bw'ibyo tumuhindukirira ariko tubona ko igihe ibintu atwara ifaransi n'umwe atwara izo faransi kandi rero twaramukurikiranye neza turaba ibyo yakoze ibintu byose hanyuma dusanga ko ni neza na neza ibyo yakoze mu bihe by'ishengero kandi igihe yasohoka ari ku gikoko kinaka kandi agakora ikintu kinaka tubona ko hari uwaba yarungitswe ngo arwanye ibyo akora hariho umwe yarungitswe mu gihe cya mbere umwagazi intambwe yari ijambo atankeka Kristo ikurikira yari inka mu gihe cy'umwiza igishengero ryahinduka idini kandi rikemera inyigisho z'ibinyoma mu kibanza cy'ijambo kandi mwibuke ibintu byose bishingiye ku bintu bibiri kimwe antikristo ikindi kimwe Kristo kiracyari cyo kintu nyene uyu munsi nk'abakristo b'inusu babaho nta muntu yanyoye kandi atanyoye abaho ntanyoni zera zirabura oya oya nta banyabyaha babera oya uri umunyabyaha cyangwa uwera murabona nta hagati abaho waravutse ubwa kabiri cyangwa ntiwavutse ubwa kabiri waruzuye muhemu yera cyangwa ntiwuzuye muhemu yera ntibiraba imishishimuko wagize iyo utuzuye muhemu yera ntumwuzuye murabona kandi namba yarakuzuye ubuzima bwawe murabyerekana barabibona kuko ni agashashara rero tubona ibyo bikoko ukuntu byagenda kimwe cyose kimwe kimwe cyose cyarungitswe ku gikorwa cyacu inkomezi za politike zishyira hamwe inkomezi z'idini n'inkomezi za politike tubona ko imana yarungitse ubushobozi bwayo kubigwanya twasubiye inyuma maze tubona icyo ishengero ryari riri kandi twarabirabye kandi ngibyo nk'uko nyine neza na neza rero tubona yuko ikindi gihe kandi umwansi yarungitse antikristo mu izina ry'idini mu izina rya kristo mu izina ry'ishengero ego mugenzi yaranasohotse mu izina ry'ishengero yavuga ko ari ishengero ry'ukuri murabona antikristo si uburusiya antikristo si ibyo antikristo yishushanya cyane n'umukristo nyabwo ku buryo bibiliya yavuze iti abatoranijwe bose bazomukurikira n'ibyo bibiliya yavuze yuko mu minsi ya nyuma abatoranijwe bose abatoranijwe ivuga abatoranijwe ubu uwo ari we wese mufate ibyanditswe ku ruhande murabe icyo iryo jambo rivuga rivuga riti abatoranijwe abamenywe kera murabona abo bose izina ryabo ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kuva mu itanguriro ry'isi kwisi bazohendwa igihe umwagazi w'intama wicwa amazina yashizwe mu gitabo ari hari yahera muri iri joro mu bwiza nk'umusenzi ariko arasengera ubugingo bwose amazina yabwo ari muri icyo gitabo kandi nta n'umwazi iryo zina kiretse we niwe afise igitabo mu kiganza ciwe kandi arabizi igihe uwa nyuma azokwinjira rero iminsi yo gusengera abantu izobirangiye azokwegera imbere rero kugira ngo yishuze ibyo yasengeye akora igikorwa cy'umubyeyi mucunguzi ubu hanyuma yegera imbere kugira ngo yakira abiwe yo mana we ibyo byotegerejwe gutuma umukristo wese yisuzuma akagumiza ibiganza byiwe imbere y'imana agaheza akavuga ati nyeze we mwami uraba ubuzima bwanje kandi unyereke unyerekaho ububi bwanje buri ndabikure mu nzira vuba kuko nabo umugororotsi akizwa bigoranye umunyabyaha n'ubutubaha imana bazogaragara hehe ni igihe cyo kwisuzuma kandi naba mushaka kubona aho biri kandi mushaka no gutanga iri jambo ubu sinshaka ko mumbaza ikibazo kuri kuko byotuma mva kuri ibi njya ku bindi shaka kuvuga mu kwandika ibibazo byanyu nibaza ko ibibazo bimaze kwandikwa ibyo ari byo byose ubu ni igihe cy'itohoza ry'urubanza ivyo nivyo rero tuzobibona ku nzamba nitwazishikira igihe icyaricyo cyose umwami azobituronsa canke ku nzamba bya kandi tuzobibona muri iryo tohoza ry'urubanza imbere neza yuko ibyago biza kandi turabona ko ibyari ukuri kandi baba marayika batatu bamanutse ku isi basemerera murazi bati baragowe 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 baba ku isi kandi tuba mu gihe giteye ubwoba igihe ki murabona ibi bintu turimo ubu twiga ubunyene ni inyuma yo kuzamurwa kushengero murabona ibi bintu byo mu gihe cy'imibabaro kandi nibaza ko byotegerejwe kwinjira neza mu mitima y'abizera bose ko iri shengero ritazokwigera rica mu gihe cy'imibabaro ntimushobora gushyira ishengero ahantu na hamwe mu mibabaro murashobora gushyiramwo ishengero ariko atari umugeni murabona umugeni yamaze kuzamurwa kuko murabona we ntacyafise nta kintu na kimwe kibi kuri we ubuntu bw'imana bwaramutwikiriye ahantu hose kandi umutukura umwanda wajyanye icyaha cyose kure cyane ku buryo atanu kwibuka na gatoya nta kindi atari ukwera ugutungana mu nyonga z'imana yo ngibyo ibyo tuma umugeni ajya ku mavi maze agasemerera ku mana nimwiyumvire ku nkuru ntoya namba nafasha cyane umwanya wanyu cyane ubu muri ibi biza imbere by'ubutumwa nkora ibi kubwo intumbero kumva gushika aho numva nkwemu neza mu gutangura ikintu giheza giwe murabona ninde azi ibyo bintu nta n'umwe atari imana kandi byotegerejwe guhishurwa kandi na bibiliya ibyemeza yuko bitotegerejwe guhishurwa gushika iki gihe ibyo nibyo neza na neza murabona byabaye ibintu byo gutekeranya ariko ubu twotegerejwe kumenya neza ibyo ari byo ukuri kwa ragaragajwe murabona mutegereze rero hariho umukobwa mutoya mu burengero uwo yari yarakunze umugabo yari yarankunze nk'umuguzi w'ibitungwa yaje hariya ku ishyirahamwe amo kandi bari bafise umutware yaraje umunsi umwe umuhungu w'umutware avuye i Chicago kandi nk'uko bisanzwe bambaye imyambaro kavukire mu burengero abakobwa hariya barashajije umwe wese yashaka kwigarurira uyu muhungu atangeka murabizi kuko yari umuhungu w'umutware rero bambaye impuzu zabo zo mu burengero kandi nibyo bakora byo mu burengero baragize ibirori nk'ibyo mu gihe giheze kandi mwene data magwire nibaza ko ari ngaha muri uyu mwanya baramufashe mu gisagara atambaye impuzu zo mu burengero kandi baramutaye mu ibohero kandi bamushitse muri sentare bishiriyeho maze bakutangisha amande kubera ibyo kandi hanyuma bamutegetse kugura impuzu zo mu burengero kandi narabonye abandi batembera bafise ubondende gutya zene na kuri bo bigenza nk'abantu bo hambere hariya bagerageza gusubira kuba mu kintu kinaka cyo mu minsi ya kera yarenganye murabona kandi rero muri Kentucky mugerageza kuba mu minsi yarenganye yo mu buseruko ngaha ubugira kandi mu gihe cya ramfovari n'ibindi mukunda gusubira mu minsi ya kera hariho ikintu kibituma ariko iyo hageze kugaruka ku butumwa bwiza bw'inkomoko ntimushaka kubikora mushaka ikintu kinaka kizwegezweho murabona byerekana neza ko murabona hariho none ni iki gituma umuntu akora nabi ni iki gituma anywa inzoga agakora ibitaroranye cyangwa umugore agakora nabi ni ukubera yuko agerageza hariho ikintu muri uwo mugore inyota hariho ikintu muri uwo mugabo inyota kandi bagerageza kumara iyo nyota nyene n'ibintu by'isi mu gihe Imana yotegerejwe kuba ariyo imari iyo nyota yakuremye uko ngo ugire inyota nico gituma ugirira inyota ikintu kinaka Imana yakuremye uko kugira ngo uhindukirize iyo nyota yera kuri yo murabona ariko iyo ugerageje kumara iyo nyota ingene umuntu wari we wese ashobora kubahuka gukora ivyo nta burenganzira ufise bwo kubikora kugerageza kumara iyo nyota yera ufitiye ikintu kinaka maze ico gihe maze ukahindukiriza kuvyisi ugerageza kuyibumbisha ivyisi ntushobora kubikora hari ikintu kimwe gusa kizoyimara nacyo ni Imana kandi yakuremye uko rero aba bakobwa bambaye impuzu basanzwe bambara mu burengero kubw'umuhungu igihe yajayo kandi umwe wese muri bo yari azi neza yuko aja kwegukira umuhungu hariho mubyara wabo mutoye hariya ku itongo kandi yari imfubyi rero kubw'ivyo yabakorera gusa ibikorwa byose kuko bategerezwa kuba bafise inzara zimeze neza murazi kandi ntibashobora koza ibyombo kubera ibiganza byabo n'ibindi rero yakora ibikorwa byose by'ingufu nyene hanyuma rero amaherezo igihe wa mungu yaza baragiye kumuzana nka kujya kwa kera babigenza mu burengero ku mukogote nuko barinjira barasa inkoho zabo bongera bavuza induru murazi bakora ibintu na biriya kandi iryo joro bagize umunsi mukuru wo gutamba ukomeye hariya mu buryo bwo gutamba bwa kera n'ababanyi bafise amatonga hafi bose hafi kandi baza batamba intambo zabo n'ibindi kandi cya mbere mwamenya emwe byarabandanije yari yubire y'iminsi ibiri cyangwa itatu nuko ijoro rimwe umuhungu arasohoka gushika ava ahantu kugira ngo aruhuke gatoya gusa gutamba maze ajya kure y'abo bakobwa amanuka yerekereza mu iraro hari umukobwa mutoya yarengana yasa n'umuntu yafutanye kandi yari afise ibase yuzuye amazi yari ahejeje koza amasahani maze ariyumvira ati sinari bwigere ndamubona ndibaza iyo avuye rero aca atora kugendagenda iruhande y'irya nzu yaramanutse hanyuma aca aragaruka iruhande ya rya raro aca ajya kumuraba yari yambaye ibirato yarahagaze yunamye ku mutwe wiwe yari yabonye uwo ari we niko kugira isoni yari azi ko ari umuntu ahambaye kandi umubyara wabo bakobwa bandi se wabo yari umukuru w'isosiyete niniya Armand rero bagumye yagumye abitegereza yari afise isoni kuko atabirato yari yambaye yavuze ati witwa nde niko yamubwiye yavuze ati kuki utari hariya abandi bari hehe maze yaciye asaba imbabazi hanyuma rero ijoro rikurikira yaramurondeye amaherezo yari yicaye hanze hari hanyuma bose bagumye bavuze induru ibintu byose yari yicaye hafi y'ishu amashugwe amurindiriye ngo aze
gusesa
amazi acyafuye. Hanyuma yarabarindiriye kandi yaramubwiye, yamubwiye ati urazi intumbero yanje yo kuba ngaha. Yavuze ati oya mugenzi sindayizi. Yavuze ati intego yanjye yo kuba hano ni kurondera umugore. Yavuze ati nabonye ingeso muri wewe bo badafise, nariko niyumvira ishengero. Murabona yavuze ati urashobora kwemera kuzobana nanje? Yavuze ati jewe sinshobora kwiyumvira ico kintu jewe. Murabona uyo ni umuhungu w'umutunzi. Amasosiyete yose yaramwegukira n'amashami yayo mu gihugu n'ibintu byose. Murabona yavuze ati ego. Yavuze ati sinashobora kuronka umwe i Chicago. Nshaka umugore nyawe, nshaka umugore afise ingeso nziza. Kandi ikintu ndiko ndarondera ndakibona muri wewe. Yavuze ati urashobora kwemera kuzobana nanje? Yavuze ati yemwe. Byaramutangaje. Hanyuma yavuze ati egome. Hanyuma yavuze ati yemwe. Yamubwiye ko azogaruka. Yavuze ati rero mutegure kandi inyuma y'umwaka umwe uhereye ubu nzogaruka. Yemwe kandi nzogutora maze ndagukure hano. Ntuzosubira gukora nk'uku. Nzogutwara nzoja i Chicago, hanyuma nubake inzu utarigera ubona. Yavuze ati simfise, sinigeze ngira imuhira, ndi imfuvyi. Niko yavuze. Yavuze ati nzokubakira inzu nyayo. Yavuze ati nzogaruka. Yaravuganye nawe muri uyo mwanya umwaka. Yakoze ibintu vyose yari gushobora gukora kugira ngo aziganye amahera mu mushahara wiwe w'idolari rimwe ku munsi canke uwo yahabwa n'abamukoresha kugira agure ikanzu yiwe y'ubukwe. Ikigereranyo gitunganye cishengero. Murabona yiteguriye impuzu ziwe. Hanyuma murazi gihe yerekana iyo mpuzu y'ubukwe, bavyara biwe bavuze bati yemwe umuntu w'ikijuju. Ushaka kuvuga ko umugabo nkujya yari afise imigenderanire nawe we? Yavuze ati ariko yaransezeraniye. Amen. Yavuze ati yaransezeraniye. Yavuze ati ndizera ijambo ryiwe. Yo yariko aragufinisha. Yavuze ati namba yari kuba yatoye umuntu munaka, yari kuba yatoye umwe muri bo. Ego. Yavuze ati ariko yaransezeraniye. Ndabirindiranye igishika. Amen. Nanje nuko rero iminsi itera igenda, amaherezo umunsi uragera. Wa mwanya yategerezwa kuba hariya. Rero yarambaye impuzu yiwe kandi ntiyari bwigira aronka itete rivuyiwe, ariko yarazi ko yategerezwa kuba hariya. Nuko yambaye impuzu ziwe z'ubukwe ategura ibintu. Rero nuko baramutwenga cyane hariya, kuko wa mutunzi yari yarunditse umukuru cyane, kuko nta n'umwe muri bajya bakobwa yari yarumvise ikintu na kimwe ku byerekeye ibyo. Rero cyari ikintu cibanga kuri bo. Iryo ni igibanga kandi niko riri by'ukuri. Ariko uyu mukobwa imbere ya byose ku rufatiro rw'ijambo ryiwe yuko yogarutse kumutora, rero baramutwenze. Hanyuma baragumbirana maze batambira iruhande yiwe, bavuze bati ha batwenga. Murabizi nk'uko bavuga bati ewe mwana w'ikijuju ukengeretse. Yahagaze hariya atakwiganyira. Yari afise amashugwe yiwe hamwe n'impuzu ziwe z'ubukwe ziteguye neza. Yari yararushe. Murabizi umugeni wiwe yari yiteguye. Murabona yagumye afashe amashugwe yiwe arindiriye. Bavuze bati rero nakubwiye ko atari vyo. Murabona ntaza. Yavuze ati ndacafise iyindi minota itanu. Yavuze ati aza kuba yashitse. Yo baratwenze gusa. Hanyuma gusa nk'iki gihe irya saha ya kera yashika ku minota itanu, bumvise ifaransi ziza ivuga ivu riduga. Irya faransi ica irahagarara. Yarasimvye ava muri bo aca aja hanze y'umuryango. Hanyuma ujya musore aca ava kuri wa mukogote. Hanyuma wa mwigeme agwa mu maboko yiwe. Yavuze ati ubu byose birarangiye mukunzi. yasize bavyara biwe b'amadini bicaye hariya bitegereza yagicikago mu rugo rwiwe ndazirindi sezerano rihambaye nk'iko nyene ubu nagiye kubategurira ikibanza nzoza kubajana barashobora kuba batwita abasazi ariko mwene data kuri jewe ubunyene kandi utudushashara tumenwe nk'uku munsi y'iki kintu cy'isigabwenge meze nk'uwumva ijwi nk'uko yasaha y'igihe ikubita yinjira mu bihe bidashyira hariya shobora gusa kubona wa mumarayika ahagaze hariya avuga ku iherezo ry'ubutumwa na wa mumarayika w'indwi nta gihe kisoba gisigaye uyu mugeni mutoyi w'umwizigi wa azogurukira mu maboko ya Yesu umwe muri ino minsi ajyanwe mu nzu kwa data reka twiyumvire kuri ibi bintu rero mu gihe tubandanya nitegereze igikorwa cya ya ntambwe ijambo ikimasa ibikorwa n'ibimazi ubukerebutsi abahinduye ibintu hanyuma igihe cy'inkukuma kwinjira uko ni uguhishura no gutora ibyo bintu kubivyerekana rero turatahura yuko mu gikorane cyo mu ijoro riheze kandi ibanga rihambaye ryugururanywe n'aka gashashara kandi ryari rihushanye cyane nk'ugutahura kwanjye kwa mbere kwiyumvira gusa ko nari ndi mu kuri nambye mvuga ko iyo mpwemu ziri munsi y'igicaniro ko ari abamaratiri b'abakristo ba kera ariko twaratahuye ejo mu ijoro igihe umwami imana yatumeneye ka gashashara twabonye ko bitashoboka ntibari bo bari bamaze kujya mu bwiza ku rundi ruhande kandi aho niho bari bari twabonye yuko abayuda ari bo baserutse muri icyo gihe uhereye rero kuguhamagarwa kwa bajya ibihumbi ijana na mirongo ine na bine tuza kubona uno munsi n'ejo kandi hagati y'agashashara ka gatandatu n'agashashara k'indwi bajya ibihumbi ijana na mirongo ine na bine barahamagarwa kandi mu nyuma turabona yuko bari abamaratiri bishwe ariko hamwe n'ibyo bari bambaye imvune zera ariko amazina yabo yari ari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kandi bahawe imvune zera umwe wese muri bo kandi twabonye ibyo kandi ntacyo biri ku isi sinizera atari uwo muri wa b'abayuda baciye imbere y'igihe cy'imibabaro cyagiye mu gihe cy'intambara za nyuma bategerezwa kwankwa n'abantu bose kandi ekimani yishe miliyoni yabo bo mu budagi mweruka kumva urubanza imiliyoni inzirakarengane zarishwe z'abayuda kubera gusa bari abayuda nta yindi mpamvu bibiliya yavuze ngaha yuko bishwe kubwo gushingira intaha imana kubw'ijambo ry'imana n'igisha intahe bari bafise rero turabona yuko umugeni ari ijambo ry'imana n'igisha intahe cya Yesu Kristo kandi turabona ko bibiliya ivuga yuko isirayeli yose isirayeli yatoranijwe izocungurwa abaroma cumi na rimwe rero ibyo turabizi kandi izo mpwemu warazibonye rero nimwitegereze neza kubera iko ibi bitabayeho imbere kubera bitigeze bishika imbere murabona rero kubibona murabona mpwemu yera ahambaye abo n'ibyo bintu bimanuka gutya mu bihe n'ibindi kandi ubu biri ko birahishurwa nyuma rero muritegereza hariya mukabona ko ari ukuri aho niho bigeze rero bari abo bamaratiri mu mibabaro cyangwa imbere y'imibabaro bya ekimani rero bameze gusa nk'aba bamaratiri bo mu bamwe ibihumbi ijana na mirongo ine na bine binjiye hagati y'agashashara ka gatandatu na ka kane murabona kandi agashashara k'indwi ni ikintu kimwe gusa n'ibyo gusa hanyuma ibi habaye agacerere mu ijuru nk'igihimba cy'isaha kandi rero imana gusa niyo ishobora guhindura ibyo no kubihishura nta n'ahantu hamwe habyerekana aho ni ejo mu ijoro mu nsengere murabona rero turabona mu gihe twinjira mu gashashara ka gatandatu rero data wo mu ijoro adufashe mu gihe dutanguye rero n'aka gashashara ka gatandatu rero uwo murongo wa cumi na kabiri w'igice cya gatandatu kandi mbona amena icya gatandatu kimatanije icyo gitabo isira tigita cyane izuba ririrabura nkigunira ry'ubwoya kwezi kose guhinduka nk'amaraso inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi nk'umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungurura insukoni zawo zitararungururiza ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe isi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikugwa ahantu havyo abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru n'abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegemvya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara vyo ku musozi murabona aho bitegereze abantu bahambaye murabona bakoze ibiki bari baranyoye vino y'uburake bw'ubusambanyi bwa Mariya bwa Maraya murabona uwo ni wa mugu nyene wababorewe vino yiwe murabona babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko muduhisha inyonga z'ibyage kwijya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama kuko umunsi uhambaye uburake bwawo ushitse kandi ninde ashobora guhagarara ese intanga marara ku murabona kugendera ku ifaransi rero ibikopfiko byugendera ku ifaransi n'ibinyabwingo byishura bari bararangije hanyuma turaduzwa turabona abo bamara turi munsi y'intebe y'ubwami rero ibi kuva kera abo bamara turi ni abaorthodoxe b'abayuda kandi bafiriye mu kwizera kristo cyane mu kwizera kw'ishengero kuko batashoboye kuba abakristo mwibuke imana yahumishije amaso yabo kandi bazoguma ari impumyi gushyitsa ishengero ry'abanyamahanga rikuwe mu nzira kuko imana ntiyokorana n'abo bantu babiri umwanya umwe kuko ni igihushane n'ijambo ryiwe mwibuke akorana na isirayeli ku ihanga ibihe byose ni ihanga rya isirayeli abanyamahanga nk'ubuntu bwe ku giti cyabo abantu bakuwe mu banyamahanga kandi byategerezwa kuba nk'uko abanyamahanga bakora bagize n'amoko yose yo ku isi ku bw'ibyo rero kandi hari umuyuda aca muri ibyo murabona neza na neza nk'umwarabu n'umunyayirilande n'umuhindi n'abandi ni abantu bose ku isi bagize ishugwe ry'umugeni murabona ariko rero hageze gukorana na isirayeli muri iki gihe cya nyuma cy'inga igira 70 ikorana n'ihanga abanyamahanga baba barangiye igihe kigira kigere kandi kumbure iri joro nyine aho imana izohindukirira burundu ku banyamahanga bose neza na neza yarabivuze bazosiribanga ibihome bya Yerusalemu gusa igihe cy'abanyamahanga kirangiye ibihe bizoba birangiye ego mugenzi kandi rero ubandwe nashishikare yandure ugororotse nashishikare agororoke murabona nta maraso agisigaye ku ntebe intebe yahera na gatoya nta maraso asigaye ku gicaniro ikimazi cyarakuweho kandi nta kindi atari umwotsi n'imirabyo no guca imanza hariya kandi ibyo ni byo biri ngaha muri iri joro murabona umwagazi w'intama yaraguye igikorwa cy'iwe cy'ubuhuza igikorwa cy'uguhuza cyararangiye kuva ku ntebe y'ubwami kandi ikimazi nk'uko twamushushanije neza na neza umubyeyi mucunguzi umwagazi w'intama wuzuye amaraso waje umwagazi w'intama wishwe wuzuye amaraso wishwe wajanjaguriwe waraje maze wakira igitabo mu maboko yiwe aho rero igihe kirangiye rero araje gusaba abo yacunguye amen ibyo bitumye niyumvira ukundi turabona ubwo Yohana yavuze ati nararavye igihe yugururaga shashara kagatandatu habaye nyamugigima ihambaye hanyuma ibidukikije byose birahagarara murabona imana yakoze ibintu bihambaye nko kugukiza abagwayi no kugurura amaso y'impumyi no gukora ibikorwa bihambaye ariko tubona ko ngaha bijya bidukikije byahungabanye ego bidukikije byose murabe ibyashitse nyamugigima izuba byarirabuye n'ukwezi kwanse gutanga umuco wako n'inyenyeri zaranyiganyize maze ziragwa kandi yemwe ikintu cyose cyarashitse murabona mu mwanya nyene mukumenwa kw'agashashara ka gatandatu n'ico gihe nyine bishika buno nyene nyuma yo gutangaza abo bamaratiri murabona abamaratiri bari barangiye ubu murabona twegereje neza muri kijya gihubu washobora kuba twegereje igihe icyo ari cyo cyose murabona kuko ishengero riri hafi gutegurira gufata urugendo rwaryo ariko nibuke igihe ibi bintu bizoshika umugeni ntazoba akiri ngaha mubyibuke gusa umugeni azoba yagiye nategerezwa guca muri kimwe muri ibi ni igihe cy'imibabaro cy'ukwezwa kw'ishengero bishyira kuri ryo kuko ryo ibicishamo atari umugeni akura umukunzi wiwe mu nzira ego mugenzi we yaramaze kumucungura murabona ni nka uko ni ukurobanura kwiwe bwite guhitamo kwiwe bwite nk'uko umugabo uwo ari we wese afata umugeni wiwe murabona ubunyamugigima reka tugereranye ibyanditswe ubu ndashaka mbega murafise ikaramu n'urupapuro ndashaka ko munkorera ikintu kimwe nk'uko mushaka kwandika andika ibi kuko kiretse mugiye gufata ibande ubu ndashaka ko musoma hamwe nanje nk'uko mubikora mugereranye ibyanditswe by'ibi byabaye bihambaye kugira ngo mubone ibanga cyane ikinyegezwa byari munsi y'agashashara ka gatandatu k'igitabo cy'incungo ubu mwibuke aya ni amabanga yahishijwe kandi dushashara dutandatu twose hamwe ni igitabo gihambaye kininiya imizingi itandatu izingiye hamwe gusa kandi bizingurura igitabo cyose cy'incungu nuko isi yose yacunguwe iyo niyo mpamvu Yohana yarize kuko n'amata washobora gufata kiriya gitabu ibyaremwe byose ikintu cyose cyari kigiye yosubiye ku matome n'amamorikire n'ibindi ku muco wo mu kirere kandi n'ibyaremwe byoba bihari nta muntu n'umwe n'ikindi kintu kuko Adamu yari yatakaje uburenganzira kuri kiriya gitabu yari yakinyazwe igihe yumvira umugore wiwe kandi nawe yumvirije ibyiyumviro bya Satani mu gishingo cy'ijambo ry'Imana murabona cyari cyanyazwe rero nticyashobora gusubira mu biganza byanduye bya Satani yari yakuye Eva mu nzira kumuhenda kandi ku bw'ibyo cyasubiye kuri nyeneco w'inkomoko nk'uko byomera ku rupapuro rwose w'inyegu ntabanduka murabona gisubira neza kuri nyeneco w'inkomoko kandi uwo yari Imana umuremyi yari yaragikoze kandi yaragifise rero hariho igiciro kandi iyo ni incungu hariho igiciro kimwe ku ncungu kandi ntawari ahari yashobora kubikora rero yavuze yakoze ibyagezwe byayo bwite by'umubyeyi mucunguzi rero ntibashobora kubona n'umwe umuntu wese yari yabyawe n'igitsina yavutse inyuma y'ibyifuzo by'igitsina yari mu cyaha cy'inkomoko Satani na Eva rero ntiyashobora kubikora nta kintu na kimwe kiri muri we nta papa mweranda umupatiri umuhinga mu bwirwa by'imana uwo yashobora kuba wese nta n'umwe yobabereye kandi ntiyashobora kuba umumarayika kuko hategerezwa kuba umubyeyi yategerezwa kuba umuntu rero Imana ubwayo yabaye umubyeyi mu kwiha umubiri mu kuvuka ku nkomi kandi yasheshe amaraso yayo yari amaraso y'umuyuda yari amaraso y'umunyamahanga yari amaraso y'Imana murabona Bibiliya ivuga iti twakijijwe n'amaraso y'Imana umwana afata amaraso ya se turabizi ikintu cyose igitsina gabo gitanga akaremangingo k'amaraso rero turabona ni nk'inkoko kazi itaye irigi ishobora guta irigi ariko nambi isake cyangwa iyo rigendana itabaye nayo ntizoberagura ntirondoka umugore ni igitwazi gusa cyikorera irige ariko irige riza urubuto ruva mu mugabo kandi muri ibi umugabo yari imana ubwayo ibyo nivyo bituma mvuga ko ikiri hasi aricyo kiri hejuru kandi ko igitoya aricyo kiri ari kininiya imana yari ihambaye cyane gushika aho iba yanishize ku bantu gatoya cyane mu kabuto gatoya cyane mu nda y'inkumi kandi naho nyene yakoze uturemangingo n'amaraso kandi yavutse yongera arakurira kwese kandi muri ubwo buryo bwo gutangura atakwandura atakwifuza kw'igitsina nta na gatoya hanyuma yatanze ayo maraso kuko yari yaratubereye umubyeyi yari umubyeyi mucunguzi kandi yashesha ayo maraso ku bushake yategereza kubikora yayatanze ku bushake kugira ngo acungure hanyuma ajya ku gicaniro cy'imana kandi arindiriye hariya mu gihe imana ifise igitabo cy'incungu mu biganza byayo kandi umwagazi w'intama wuzuye amaraso uri hariya ku gicaniro cy'i kimazi umwagazi w'intama uri hariya ku gicaniro ube incungu kugira ngo ukore igikorwa cyo kudusengera none ni gute ushobora kuba ukavuga ko Mariya canke Yosefu canke undi wese apfa ko ashobora kuba udusabira ntushobora gusabira abantu kiretse hariho amaraso hariya ego mugenzi hari umuhuza umwe wenyine hagati y'Imana n'umuntu kandi ni Yesu Kristo ivyo nivyo ivyanditswe bivuga ari hariya no gushikaho ubugingo bwa nyuma bucungurwa hanyuma rero yegera imbere kugira ngo yishuze icyo yacunguye yo mbega ukuntu data hambaye ubu mwibuke rero namye nirigisha ko ijambo ryose rizoringanizwa bivuye ku kanwa k'ibyabona bibiri cyangwa bitatu kandi cyanditswe ni nk'uko nyine udashobora gufata icyanditswe kimwe maze wemeze ikintu na kimwe kiretse hariho ikindi kintu kijyanye nabyo murabona nshobora gufata icyanditswe kimwe maze nkavuga nti yuda yaragiye maze arimanika gufata ahandi no kuvuga nti genda ukore cyo kimwe murabona ariko murabona ibizo jana n'ibindi bisigaye kandi niyumviriye umunsi ya kagashashara kagatandatu igihe mpemu yari yakamenera hariya kandi nkabona ibyo ari byo rero niyumviriye ko byoba byiza ko noha abanyumviriza ikintu kinaka gitoya gitandukanye iri joro murabona kuko bishobora kuba biruhisha mu kubyumviriza gusa ubwo umwanya wose rero niyumviriye ko twakora ikintu kinaka gitandukanye ubu murabe iki kintu gihambaye cyari kimatanishijwe agashashara kaca gitabo cy'ibanga cy'icungu ubu umwagazi w'intama ugifise mu kibanza cyawo ugiye kukamena ubureka turabe muri Matayo igice cya 24 umwagazi w'intama wivugira ubwawo rero uwo ari we wese arazi yuko Kristo ari we mwanditsi w'igitabo cyose murabyumva ariko iri ni ijambo ryiwe ngaha canke ubutumwa bwiwe ku bantu neza cyane ku bayuda ubu ndashaka ko mufata igitabo cyanyu gutya Matayo igice cya 24 n'ibyahishuwe Yohani igice cya 6 gutya rero muze tugereranye ikintu kimwe ngaha gatoya rero nitegereze ibi ubu ushobora kubona neza ukuntu ukuntu bimeze murabona icyo umwagazi w'intama ngaha yerekana neza na neza mu kigereranyo icyo yavuze ngaha ku ijambo akora neza na neza ibyo bituma biba byo rero ibyo nibyo ni ibintu bisanzwe cyane hano hari bimwe abivuga ko kandi hano ni igihe byashyika murabona ni icyemezo gusa gitunganye rero ubu turabe ku gice cya 24 cy'uwera Matayo n'ibyahishuriwe Yohani igice cya 6 hanyuma tugereranye igice cya 24 cya Matayo twese turazi ko cyari igice wizeye wese umuntu wese yisunga kugira ngo avuge igihe cy'imibabaro tubisanga mu gice cya 24 cya Matayo kandi ubu nambi vyaruko ubu kuko turazi yuko aka gashashara kagatandatu ari agashashara kurubanza ni agashashara kurubanza neza na neza nibyo ubu murabona twarabonye ukugendera ku France kwa Antikristo wabonye ishengero rigenda ubu biraheze riraduga hanyuma tubona abamaratiri muri bo b'Abayuda hariya munsi y'igicaniro kandi ubu ni ugu sasa kurubanza rugwa ku bantu bari muri uru rubanza rw'imibabaro hazosohoka b'Abayuda 144 bacunguwe ndaja kubemeza ko ari Abayuda atari abanyamahanga ntacyo bapfana n'umugeni nta na kimwe umugeni twarabibonye yaragiye ushobora kubishira ahandi hantu na hamwe ntagaruka ubugira kandi mbere y'igice cya 19 cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ubu murabe kuko agashashara ka gatandatu ni agashashara kurubanza bw'ijambo rero ngaha dutangure ubu kandi dusome uwera Matayo igice cya 24 ubu nifuza kuhaba ikintu kimwe ntegeje kuraba gusuzuma ubu uwera Matayo kuva kuri rimwe gushyika kuri gatatu rero niwe tugiye kubanza gusoma Yesu arasohoka ava mu rusengero akigenda bigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero arababwira ati ntimubone ibyo byose ndababwira ukuri aha ni hazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi ubu kandi umurongo wa gatatu yicaye ku musozi wicaye ku musozi wa Elayo abigishwa biwe baramwegera bihereranye baramubaza bati tubwiriryo bizobaho ryari ikimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe n'icy'umuhero w'isi ubu reka duhagarire ngaha imirongo itatu mu bisanzwe byabaye ku wa kabiri ku muhingamo itariki zine z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 30 nyuma ya Yesu Kristo kandi 20 ya mbere yabaye ku muhingamo wa w'itariki zine z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 30 inyuma ya Yesu Kristo kandi umurongo wa gatatu wabaye kwa kabiri ku mugoroba uwo munsi nyene murabona baje mu rusengero kandi mubabajije ibintu ibi bizogenda gute nibi bizogenda gute raba uru rusengero ruhambaye mbega ntiruteye igomwe yavuze ati ntazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi hanyuma yaduze ku misozi maze aricara urabona rero igihe atanga ni kumuhingamo hanyuma rero igihe bari hariya hejuru baramubajije bavuze bati dushaka kumenya ibyerekeye ibintu bimwe ubu murabe hano hari ibibazo bitatu babajijwe n'Abayuda abigishwa biwe ibibazo bitatu byarabajijwe ubu mwitegereze iki ubwa mbere iki ibi bintu bizoba ryari hatazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ikimenyetso cyo kuza kwawe kizoba iki ikibazo cya kabiri n'umuhero w'isi urabona hariho ibibazo bitatu rero aha niho abagabo benshi bihendera bashyira ibi bintu ngaha ku gihe cya kera mu gihe urabona yishyura ku bibazo bitatu itegereze ubu ukuntu ari mwiza ari mwiza umurongo wa gatatu murabona agace ka nyuma k'umurongo wa gatatu rero none hazoba iki ubwa mbere baramwihereranye ku musozi wa Elayono no ngaha tubwire ibi bintu bizoba ryari ikibazo cya mbere ikimenyetso cyo kuza kwawe kizoba iki ikibazo cya kabiri n'umuhero w'isi ikibazo cya gatatu urabona hari ibibazo bitatu bitandukanye byabajijwe ndashaka ngo muhindura hariya maze mwitegereze ukuntu Yesu ababwira kuri ibi bintu yo ni byiza cyane bingira gusa na ronse rya jambo kwakoresheje rya joro rindirihe ugukubura kuvuye mu gushura murabe rero dusubiye ubu ku gashashara ka mbere kudushashara kw'iki gitabo maze tugereranya agashashara ka mbere n'ikibazo cya mbere kandi ku kibazo cyose turagereranya kandi turajya kubona ko ibyo byose bijyanye neza na neza nk'uko twari twabikoze mu kumenwa k'utundi twose hamwe n'ibihe by'ishengero n'ibintu byose nicyo kimwe neza na neza rero agashashara karamenwa mu buryo butunganye icyo gihe murabe rero tugiye gusoma ubwa mbere ibyi rero yarabihishuye kandi rero agiye gutangura kwishura ubu kandi gushaka kubigereranya n'utu dushashara ubu mwitegereze agashashara ka mbere ni ibyahishuriwe Yohana igice cya gatandatu kuva ku murongo wa mbere na kabiri ubu dusoma ibyahishuriwe Yohana gatandatu kuva kuri imwe gushyika kuri kabiri kandi mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushasharandwe tumatanije cya gitabo numva kimwe muri bya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti ngwino mbona ifaransi y'igitare kandi uwicaye ko yari afise umuheto ahabwa igitsibo agenda anesha kandi ngo yame anesha mbega twabonye uyu muntu yari inde Antikristo Matayo 24 rero kuva kuri kane gushyika kuri gatanu Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ububaza imiza kuko benshi bazoza mu izina ryanjye bati ni jewe Kristo kandi bazoza imiza benshi murabona Antikristo ngaka agashashara kawe murabona yarabivuze ngaha kandi ngaha bamena agashashara kandi kariya biratunganye gusa ubu agashashara ka kabiri Matayo 24 ku murongo wa gatandatu byeshure Yohana gatandatu ku murongo wa kane ubu mwitegereze Matayo igice cya 24 ku murongo wa gatandatu rero reka ndabe icyo avuga muzokumva intambara n'impuha z'intambara mwirinde ntimuhagarike imitima kuko bitazobura kubaho ariko umuhero uzoba utaraza ni byiza reka dufate agashashara ka kabiri ibyahishuriwe Yohana igice cya gatandatu umurongo wa gatatu na kabiri murabe ibyo avuga ubu kandi amenye icya kabiri kimatanije cya gitabo numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti wino urabe hazi y'igifaransi y'akagajo uyicaye ko ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane kandi ahabwa inkota ndende biratunganye neza na neza nyine yo ndakunda gutuma ibyanditswe byitangira inyishu ubwavyo mweho mwemu yera yarabyitanditse byose ariko ashobora kubishura ubu reka twitegereza agashashara ka gatatu rero aya ni amapfa ubu Matayo 24 ku murongo w'indwi na munani reka dufate umurongo w'indwi na munani muri Matayo kuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami amapfa akaranda kunyiganyiga ku isi bizobaho kenshi ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa murabona utegereza neza na neza ubu ubu ibyahishuriwe Yohana igice cya gatandatu ubu tugiye kugurura agashashara ka gatatu kaboneka mu byahishuriwe Yohana gatandatu umurongo wa gatanu gushyika kuri gatandatu kandi amenye icya gatatu kimatanije cya gitabo yumva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti ngwino ngo ni farasi y'agafyiri kandi uyicaye ko yari afise umunzane mu minwe numva hagati ibyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga riti ingero idenariyo ingero imwe y'ingano ni denariyo n'ingero zitatu za sayiri ni denariyo ariko amavuta na vino ntugire icyo ubikora ko amapfa murabona agashashara kamwe neza na neza cyo kimwe n'icyo Yesu yavuze ni byiza agashashara ka kane akaranda nurupfu nitegereze matebi na kane turaje gusoma mungu wa munani nizera yuko ariwo kuraka gashashara ka kane mfise ngane byiza rero mejeje gusoma ibi ngaha bega nasomye nabi ego nivyo nari nanditse ego ngibi ubutugende tugende ni byiza mugenze ubureka dutangurire nga ku murongo w'indwi kurebe gashashara ka kane ku gice cya gatandatu ku murongo w'indwi na munani kandi mutayishura Yohana rero reka turabe umurongo w'indwi wa munani muri Matayo 24 byiza rero kukwihanga rizotera irindi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami mapfa akaranda kuyiga yiga ku isi izobaho kenshi ariko ivyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa ubu agashashara ka kane nk'uko twabisomye hano kari agashashara ka kane katangura ku murongo w'indwi wa munani kuri uwo wundi rero kandi amenye icya kane kimatanije icyo gitabo ikigira kane mu binyabugingo kiti ngwino umufaransi benji wutse rero murindira nabyanditse nabi ego ego rero akanya gatoya umurongo w'indwi na munani ureka turabe Matayo 24 ku murongo w'indwi gushika kuri munani ureka turabe turaja kubifata ariko ni aka gatatu kamenwa sibyo Matayo 24 ku murongo w'indwi na munani mumbabarire rero ibyo byugurura imvura cyangwa amapfa cyugurura amapfa nibyo rero akaranda narupfu ego mugenzi ubu tugiye kubija ko umurongo w'indwi na munani ubu ako ko baya agashashara ka kane reka turabe aho dushyira agashashara ka kane kandi amenye icya kane cyakane kimatanije icyo gitabo ego nugendera ku ifaransi bejutse rupfu murabona mbona ifaransi bejutse kandi uyicaye ko yitwa rupfu kuzimu nawe aramukurikira bahabwa ububasha kugira cy'isi ngo babacishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo ku isi rero murabona uwo yari rupfu rero agashashara ka gatanu Matayo 24 kuva ku murongo w'icyenda gushyika kuri cumi na gatatu reka turabe namba nabyanditse neza ubu kugira kandi murabona niho bazobatanga ngo muzigirizwe bazobica ngibyo kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje kandi igihe niho benshi bazoryarukana benshi bizobasitaza bazoryarukana bazokwankana kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'imana benshi bazimize benshi maze kukubugararishi uzogwira urukundo rwa benshi uzotimba ariko uwihangana agashyitsa ku iherezo ntiwazokira rero turi ku gashashara ka gatanu ubu kandi aho hari mu ijoro ryakeye murabona bazobatanga bazobajyaruka n'ibindi rero murabe ngaha ku ka gatandatu agashashara ka gatandatu gatandatu ku murongo w'icyenda gushyika kuri cumi na rimwe ubureka dufate ibyo byashyiriwe Yohana gatandatu ku murongo w'icyenda gushyika ku murongo wa cumi na rimwe kandi amenye icya gatanu kimatanije icyo gitabo mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'imana no gushinga intaye bari bafise batakambishwa iryo rirenga bati databuja wera w'ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora bari mu isi amaraso yawe rero umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera babarirwa kumara indi minsi baruhuka gushyitsaho igitigiri cy'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nk'abo tuzoshekera rero murabona munsi y'agashashara ka gatanu tubona ngabamara ubumaratire kandi mu gice cya mirongo ine na kane ku mirongo icyenda hariya gushyira kuri cumi na gatatu tubona naho ko bwari ubumaratire bazobatanga ngo bazigirizwe kandi bazobica n'ibindi murabona kariya gashashara shara nyine karamenwa rero mu gashashara ka gatandatu niko dushyitse ku bu Matayo 24 ku murongo 29 na mirongo itatu igice cya mirongo 24 cya Matayo kandi reka dufate umurongo wa 29 na mirongo itatu ngaha rero ubu tugiye gufata byongeye byashyiriwe Yohana gatandatu ku murongo wa 12 gushyitse ku murongo wa 14 ni neza na neza ibyo duhejeje gusoma urumbirize ibi rero ibyo Yesu yavuze muri Matayo umurongo wa 29 igice cya mirongo 24 umurongo wa 29 na mirongo itatu hanyuma imibabaro y'icyo gihe iki igihe imibabaro ukumviriza ku mibabaro baciyemo hano murabona izuba rizocurumiza n'ukwezi ntikuzoba kucatsa umuco wako n'inyenyeri zizokuragurika zive ku ijuru n'iby'inkomezi byo mu majuru bizonyeganyizwa ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru niho amoko yose yo mu isi azoboroga bazobona umwana w'umuntu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi ubusoma hano mu byahishuriwe Yohana rero agashashara ka gatandatu aha turiko turigubu kandi mbona amena agashashara ka gatandatu isi iratigita cyane izuba ririrabura murabona bigunira ry'ubwoya ukwezi kose guhinduka nk'amaraso inyenyeri zo ku ijuru zikorokera hasi nk'umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahurura insukoni zawo zitararungurira ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaya mu kiyaga byose bikurwa ahantu habyo abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru n'abaganisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugwe ko muduhishe imyonga z'ibyagiye kuri ya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama kuko umunsi uhambaye uburake bwawe ushitse kandi ashobora guhagarara biratunganye rwose gusa ibintu nyuma turabe icyo Yesu avuga hano ubu muri Matayo 24 ku murongo wa 79 inyuma uru rubanza rwa Ekimani n'ibindi bindi hanyuma y'ibyo y'iyo mibabaro y'icyo gihe uwo mwanya izuba rizocurumiza n'ukwezi ntikuzoba kucaka umuco wako n'inyenyeri zizokoragurika zive ku ijuru n'iby'inkomezi byo mu majuru bizonyeganyizwa ubu itegereje muri ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizoboneka ku ijuru kandi bazobona hanyuma niyo amoko yose yo mu isi azoboroga bazobona umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi azotuma abamarayika biwe n'abandi bandi n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye bave mu birere bine bahwanire hamwe murabona gusa neza na neza tugereranya ibyo Yesu yavuze muri Matayo 24 n'ibyo muhishuzi hano yuguruye mu gashashara ka gatandatu nico kimwe na Yesu yari ko aravuga iby'igihe cy'imibabaro murabona ubwa mbere yabajije igihe ibintu byobaye igihe urusengero rwo kwiho ikintu gikurikira yabajijwe ni ryari hazoshika igihe hazoba igihe cy'abishwe bazira ijambo ry'imana kandi ibi byobaye igihe antikristo yuhagurutse n'igihe kristo yokuyeho urusengero daniyeli mbega ntitwashobora gufata daniyeli hariya igihe yavuga ku byerekeye umuganwa yoje abasomyi murazi ibyo mbega yakoze iki yokuyeho ikimazi cya buri munsi n'ibintu byose byabaye muri icyo gihe yavuze ndetse Yesu yabivuze hano ashimitse yavuze ati nuko aho muzobonera cya kizira cy'ubuyobe bw'ubugesera cyavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana gihagaze ahantu hera mbega ikintu nk'iki umusigiti wa Oma wahagaze mu kibanza cy'urusengero igihe baruturira yavuze ati abazo bari mu misozi abazo bari hejuru ku nzu bazokururuke ngo basahure ibiri mu nzu zabo canke uri mu murima bazosubire nyuma kuko kizoba igihe cy'umubabaro murabona n'ibintu byose byoshitse urukurikirane rwabyo no kubyemeza mu kubigarukana kuri uku kugurugwa agashashara ka gatandatu ubu nshaka kubamenyesha Yesu ubu ku byerekeje mu ijoro kuri ibi Yesu yatweretse kwigisha agashashara k'indwe ntikaraho nimwitegereze ubu neza na neza yakurikije ko imigani inyuma y'ibyo kandi Yohana ntiyashize ko agashashara kindwe akanyuma agashashara kindwe kazobari ikintu gihambaye no kwandikwa byanditswe murabona bararetse agashashara kindwe wo minacho babikoze ko kandi umuhishuzi igimana yavuga gusa ko Yohana yavuze ati habaye agacerere mu ijuru Yesu ntiyigeze avuga ijambo ryerekeye ubonye ubu dusubire ku murongo wa 12 mumenye nta kinyabugingo ariko ni akarongo ka 12 dutangure agashashara kacu turabe ko kuguruwe nta kinyabugingo nta binyabugingo bisa n'ibyaremwe byagaragaye hano canke nk'uko byari ku gashashara ka gatanu kuki ibi bishika ku rundi ruhande rw'igihe cy'ubutumwa bwiza mu gihe cy'imibabaro aka gashashara ka gatandatu ni igihe cy'imibabaro nivyo biba umugeni yagiye murabona nta kinyabugingo cyangwa ikintu cyorivuga ni gusa imana ntigikorana n'ishengero ryagiye iriko irakora na Isirayeli murabona nabona uru ni urundi ruhande iki ni Isirayeli ihabwa ubutumwa bw'ubwami n'abahanuzi babiri umuvyayishi wa Yohana 11 mwibuke Isirayeli ni igihugu umusavyi w'Imana igihugu kandi igihe Isirayeli zokwinjira kizoba ikibazo cy'igihugu Isirayeli igihe cy'ubwami niho Dawidi umwana wa Dawidi yicara ku ntebe y'ubwami niyo mpamvu y'umugore asemerera ati mwana wa Dawidi kandi Dawidi ategerezwa mwana wa Dawidi imana yarahiye Dawidi ku bwiwe kuko yohagurukije umwana wiwe yo kwicaye ku ntebe y'iwe y'ubwami yobaye intebe ihoraho murabona itogira iherezo baronse Salomo mu kigereranyo mu rusengero kandi Yesu yababwiye gusa hano yuko atazogira sigara ibuye rigeretse ku rindi muri ayo yamara ariko aragerageza kubabwira hano ivyo azogaruka ryari ibi bintu bizoba imbere yuko ngaruka kandi ngebe ubu turi mu gihe cy'imibabaro nibuke igihe ubwami buzoba maze kugira icyicaro mwese rero ibi bishobora kubabaza gatoya kandi namba hariho ikibazo rero mushobora kukimbaza kandi namba ushaka kurungika ikibazo inyuma yo guhamagarwa kugira ngo bashishure namba mutazi namba mudasanzwe mubizi mu gihe cy'inganzo y'imyaka igihumbi ni Isirayeli ari igihugu imiryango 12 igize igihugu ariko umugeni ari mu ngoro ubu ni umwamikazi yararongowe kandi abo mu isi bose bazokwinjira muri icyo gisagara Yerusalemu kandi bahazanemo ubwiza kandi inzugi ntizizokugara mu ijoro kuko nta joro rizobaho murabona inzugi zizokwama ntaryo zuguruye kandi abandi bo mu isi byahishurwa Yohana igice cya 22 bazoza n'ubwiza n'icyubahiro byabo muri icyo gisagara ariko umugeni ari hariya n'umwagazi w'intama w'imana mana we urashobora kubona ibyo hari si umugeni ntazoba ari hanze gukora mu mizabibu oya mugenzi ni umugeni ni umwamikazi ni umwami ni abandi bazokora hariya igihugu si umugeni amen ni viza mumenyizi ntumwa rero izi ntumwa zo mu byahishurwa Yohana igice cya 12 abo bahanuzi babiri bagiye kuvuga ubutumwa ubwami buri hafi ubwami bwo mu ijuru butegerezwa gushyirwaho igihe imyaka itatu n'igice ya nyuma y'inga rigira irya 70 rya Daniyeli yasezeranye y'Abayuda ntihangagiwe mwibuka ubu ibyo werekana ko ibyo ari igice cya nyuma cy'inga rya 70 ya Daniyeli nararonse ikibazo kibivyerekeye nzokwishyura ejo murabona rero amainga 70 yari yarasezeranywe ariyo myaka ndwi kandi hagati y'amainga ndwi mesiya yokuweho ngo atangwe kikimaze
yavugishijwe imyaka itatu n'amezi atandatu hanyuma yakuweho kugira ngo abereke imaze abantu
kandi hariya haracyari icyemezo yuko iyo myaka itatu n'amezi atandatu igisigaye kuri Isirayeli rero igihe Mesiya yakurwaho Umuyuda yari yaramuhishijwe kugira ngo ntabone ko ari Mesiya kandi rero igihe Mesiya yari yakuweho niho igihe cy'ubutumwa bwiza n'ubuntu cyashyitse ku banyamahanga kandi baraza Imana yakura umwe hano na hariya kandi hano na hariya kandi bashyira munsi y'uburongozi bw'intumwa rero umwe hano na hariya kandi hano na hariya kandi bashyira munsi y'uburongozi bw'intumwa kandi yarumvise intumwa ya mbere hanyuma avuga ubutumwa bwiza inzamba iravuga isigaramo hanyuma kandi rero inzamba yariko iramenyesha intambara n'isi yose inzamba imenyesha intambara intumwa ni umumarayika aje mu isi intumwa y'igihe nka rutere n'intumwa iyo ariyo yose twavuze ku mbega yakoze iki arashika hanyuma agashashara kakuguruka kagahishurwa inzamba iravuga intambara itangajwe niyo bajya hanyuma rero intumwa zirapfa ashyira ku kimenyetso y'umugwi ashyizwe ku muruhande hanyuma ikiza kigatikiza abahakanye ibyo murabona hanyuma bakabandanya hanyuma bariyunga bagira irindi dini uramaze kubibona hanyuma ngabo baraje n'izindi nkomezi murabona izindi nkomezi ikindi gihe cy'ishengero ikindi gikorwa cy'imana rero igihe akora ibyo imana iraza n'igikorwa cyayo igihe antikristo izana na narwavyo murabona anti ni kurwanya bagenda babangabanganye shaka kubamenyesha ikintu gitoya gusa igihe hamwe kayini yaza ku isi abeli yaje ku isi shaka kubamenyesha gusa igihe hamwe yesu yaza ku isi yuda yaje ku isi igihe yesu yava ku isi yuda nawe yaciye ava ku isi gusa igihe hamwe mpemu yera yamanuka antikristo yaciye amanuka igihe mpemu yera yishurubwiwe hano mu minsi ya nyuma antikristo ariko arerekana icyari cyo icyari aza aciye muri politike yiwe n'ibindi igihe antikristo agenda neza na neza ku rubuga imana iraza neza na neza ubwayo gucungura byose murabona gusa bagenda neza hamwe kandi bose barabangabanganye kayini na abeli cyagikona n'inuma mu bwato yuda na yesu kandi gusa igihe cyose urashobora kubifata gusa hariho mowabu na isirayeli byombi mowabu nticyari igihugu cy'igipagani oya mugenzi batanga ikimazi kimwe nk'icyo Isirayeli yatanga basenga imana imwe neza na neza Mowabu yitwa yari umwe mu bakobwa ba Loti yajyamanye na se hanyuma aronka umwana kandi uwo mwana yitwa Mowabu rero ni muri we havuye ubwoko bw'aba Mowabu igihugu cya Mowabu kandi igihe babona Isirayeli ije mwene se yacunguwe yaraje mara abantu bashinze imizi bari idini rinini Isirayeli nta dini yari ifise baba mu mahema n'ahandi hose ariko Mowabu yari ifise abubakwa abami n'abandi kandi bari bafise baramuhariya umuhanuzi w'ibinyoma kandi bari bafise ibyo byose rero baramanutse hariya kuvuma mwene se mutoya yari mu nzira imujyana mu gihugu yasezeraniwe agiye mu isezerano ryiwe rero yaragiye hanyuma arababaza ati ndashobora guca mu gihugu cyanyu nandi nka zanjye zinyoboye amazi nzoyariha namba zirishije ubwatsi nzoburiha yavuze ati oya nimugira igikora nicyo mu byungo kuwo hano uko ni ukuri nimugira icyo ari cyo cyose nk'icyo hano kandi rero raba icyo yakoze yagarutse mu ishusho ya Yezebeli hanyuma yisanga muri uwo muhanuzi w'ibinyoma atuma abana b'imana bagwa mu ikosa hanyuma rero yarongoje abanyamowabu kazi muri Isirayeli maze atuma habaho ubusambanyi kandi yakoze ikintu kimwe muri icyo gihe nyene mu rugendo n'inzira ija mu gihugu cy'isezerano turiko tujamwo mega yakoze iki umuhanuzi w'ibinyoma yaraje maze arabarongoza hanyuma yinjira mu ishengero y'abaporoti atanguza amadini nka kujya yabikoze hareya ariko Isirayeli ntoya ya kera yarabandanije naho biruko yidogeye mu bugaragwa igihe kirekire kandi abanywa abagwanyi bose bashaje bategerezwa gupfa ariko ntibyabujije kushika mu gihugu cy'isezerano ego barabe bose n'ibigwanisho gusa imbere yo kujabuka yorodani haha ndakunda ivyo rero turiko turashika muri ico gihe neza ubu hano ubu menye ubu tubona yuko kijya kiringo ijya myaka navuze itatu n'inusu ya nyuma y'amahinga 70 ya Daniyeli reka ndabisigure neza kurusha ubu kuko ndabona hano umuntu yabikurikiranye na ntajyo kandi nshaka kugerageza kwisigura neza umwigisha mumenye igihe iyinga 70 sashika igihe Daniyeli yerekwa igihe kigiye kuza n'iherezo ry'Abayuda ariko yavuze ko hari hamayinga 70 yashinzwe ivyo ni imyaka 7 kandi hagati muri yo yemwe Mesia yobaye hano canke rero yokuweho kubw'ikimazi rero ni ivyo neza na neza byashitse hanyuma Imana yakoranye n'abanyamahanga gushitsika bakuye mwihanga gitirigwa izina ryiwe vuba na vuba ishengero ry'abanyamahanga yasohotse yarazamuye ishengero kandi igihe yabikora inkumi isinziriye ishengero ubwaryo umugeni yarazamutse kandi ishengero ubwaryo ryatawe mu mwiza niho hazoba amarira n'amaborogo mu kujyana isya z'amenyo muri icyo gihe nyine amarushwa agwa kuri abo bantu kandi muri icyo gihe cy'amarushwa haje abahanuzi babiri bo mu bya Yesuwa Yohana 11 kubigisha ubutumwa bwiza kandi bigisha mu minsi 1,600 murabona yemwe ni neza na neza nk'iminsi 30 mu kwezi kuko ikirangaminsi cy'ukuri kiri ni neza na neza imyaka 3 n'igice icyo ni igice kigira icya 70 cya Daniyeli igice cya nyuma cy'iyinga rya 70 murabona Imana ikorana na Isirayeli hano oya mugenzi mwene data yaraba yarambajije nta gihe kirekire kihaciye yabuze ati ntushobora kugenda mwene data wa hano mu ishengero w'agaciro mwene data mukundwa yabuze ati ndashaka kujya muri Isirayeli nizera ko hariyo umubyuro umuntu umwe yambwiye ati mwene data Branham utegerejwe kujya muri Isirayeli na miningoga mubibona murabibona mushobora gukora ibyo nari hariya hanyuma ndibaza abayuda bavuze bati namba jewe yemwe nambiki ari namba Yesu ari Mesiya bavuze bati reka ndamubone akora ikimenyetso cy'ubuhanuzi twizeye abahanuzi bacu kuko nico bategerezwa kuba niyumviriye nti mbega ahantu habereye ndagiye igihe nashika hariya hafi neza nari yemwe nari Kayiro kandi nari mfise itike mu ntoki yo kuja muri Isirayeli kandi navuze nti jewe ngira ngende murabona nibasaba ivyo namba bashobora kubona ikimenyetso cy'umuhanuzi tuzobona namba bo kwakira Kristo Lewe Peflus wo mu ishengero gi Stockholm yo abarungikiye Bibiliya umuriyoni hanyuma abayuda baza hariya mwarabonye ireresi gafise umuzigo wayo hano neza ubu isaha 6 z'ijoro zibura iminota 3 hanyuma abo bayuda barinjira bavuye ku isi yose ahantu hose batangura gukoranira hamwe hariya inyuma yaho ubwongereza ugiri hariya mu gihe cy'intwazangabo alibi mu kurangiza intambara y'isi mu gitabo cya 2 ndibaza ko aricyo hanyuma barahagarika abanya Turikiya bahagaritse hanyuma igisubiza kuri igisubiza kuri Isirayeli kandi iriko irakura nk'igihugu kandi ubu ni igihugu gitunganye amafaranga yacu bwite amare y'agaciro ibendera igisoga n'ibindi byose murabona hanyuma abo bayuda bagarutse mu gihugu cyabo bari ikintu cya mbere igihe bamanuka muri Irani hanyuma hariya kugira ngo bafate basabye bavuze yavuze bashaka kubafata babasubize muri Isirayeli babahe igihugu cyabo babasubize mu gihugu cyabo Palestina aho bategerezwa kuba bare kandi mwibuke mu gihe Isirayeli yaba iri hanze y'icyo gihugu yaba iri hanze y'ubugombe bw'Imana nka Aburahamu yagihawe kandi gihe baranse kwinjira muri iyo ndege ntibigeze babona ikintu nk'icyo hari umwigisha shaje yaje hari yavuga ati umuhanuzi wacu yatubwiye ko igihe Isirayeli isubiye imuhira yobaye mu baba y'inkukuma mu ndege bagiye imuhira aho niho iri ubu yubaka igiti cy'umusukoni gisubizwaho amen ya nyenyeri ya kera y'amasonga atandatu ya Dawidi iriko irahungabana iminsi y'abanyamahanga iraharuye yuzuye ubwoba igihe cy'imibabaro kiregereje hanyuma ihagaze hano neza n'ubushashara kugurugwa ishengero riri hafi gufata urugendo rwaryo mu kirere kandi imibabaro itanguye niho Imana ica imanuka no gukura bajya 144 hariya amen hariya yo ni byiza murabona aho dushashara tubigaragaza kubishura rero iyi ni imyaka itatu n'inusu ya nyuma ku bantu kandi namba mubibonye nicyo giha Imana icyo hamagara ba Bayuda 144 muri iyi myaka itatu n'inusu ya nyuma murabe nta rakorana nabo kana gatoya ntibaronse umuhanuzi ntibazokwizera ikintu na kimwe kiretse umuhanuzi niwo bahinduza nuko bazokumviriza umuhanuzi yego mugenzi kandi nivyo ivyo Imana ya bibabwiye ku itanguriro kandi barabigumije yavuze atura Imana yanyu sohagurutse umuvugishwa n'Imana nkanje Mose yavuze uko kandi yavuze ati ramwumviriza kandi utazokumviriza umuhanuzi azocibwa mu bantu n'ukuri kandi murabona amaso yabo ategerezwa guhumishwa canke bo mumenye aho kuba uko guhumishwa bari ivyo byaretse Satani abaza ko amabavuga bati ni umunyamareba weze buri amaraso yiwe araduharugwa ko turazi yuko atakintu kiri muri we urabona kandi abo bantu bakengeretse barahumishijwe iyo niyo mpamvu umugwi wa Ekman n'uwo mugwi wose wishwe hariya bari bafise uburenganzira bwo kwinjira tata wabo yategerezwa kubahumisha kugira ngo ashobore kudutora nicyo kintu kibabaje mu byanditswe mu by'ukuri ntimwiyumvire gusa hariya abayuda baririra amaraso ya se wabo mana yabo imanitse hariya ariko irasemerera irasesa n'amaraso mwitegereze hariya baramubambye niko bibiri yivuga ayo niyo majambo ane mu majambo hambaye mwitegereze hariya Yerusalemu gisagara cera cane mwisi bo abantu batunganye mwisi baramubambye urufu rwagashinyaguro mwisi we umuntu akomeye mwisi murabona kuki abantu b'amadini idini rihambaye mwisi idini ryo nyene cyukuri mwisi ryari hari yari riko rirabamba Imana nyene bibiliya yabo yavuze ko yoje ni kuki batigeze babibona Bibiliya itubwira yuko Imana yabahumishije kugira babibone yavuze ati ninde muri mwebwe yonyiganyiza icyaha muyandi majambo namba nigeze ngora ibyamvugishijweho gukora rero mubwire icyaha ni ukutizera yakoze neza na neza icy'Imana yamubwiye ariko bashobora kubibona rero igihe uvuganye n'abantu ni nko gusuka amazi ku rutare gusa urabona icyo nshatse kuvuga ni ikintu kimwe igihe ubonye amahanga n'abantu uko bakora bumiye ku idini ariko mbega mpemu yera mubitubwira hazoba ibirandamuke abikatisha bakunda ibibiba y'imbara bakabirutisha imana banka kuzura baremenanya batigarura badakunda ibyiza bazoba bafise ishusho yo kubaha imana ariko bagahakana ubushobozi bw'ubutumwa bwiza yavuze ati abameze bati bamubatera ibitugu aba banyedini barabivanga bafata ubwiza bwose n'ubushobozi bakabushyira hari inyuma ubutumwa n'ubundi bwose bunganje imyaka igihumbi ni nk'umuntu nk'uko navuze imbere umuntu ahesha icyubahiro imana iyo yakoze yitegereza ku byo azokora hanyuma areka ibyo iriko irakora ubu uko ni ukuri umuntu aracyari wa wundi hari abo mu bayuda bahagaze hariya bavuga bati imana ishimwe yemwe igice cya gatandatu cy'uwera yohana yavuze ati basogokuru bacu baririye manu mu bugaragwa hanyuma yesu yavuze ati barapfuye umwe wese banyoye amazi ava mu gitandara mu bugaragwa n'ibindi yavuze ati nije gitandara uko ni ukuri amen yavuze ati ariko ndi umutsima w'ubugingo uva mu ijuru ku mana kijya giti cy'ubugingo kiva hariya muri edeni umuntu ajya uyu mutsima ntazopfa nzomuzura mu minsi ya nyuma kandi ntibashobora kubibona uko ni ukuri wa mesiya nyene yari ahagaze hariya avuga ya majambo nyene yo mu mutima wabo n'ibintu nk'ibyo yerekana yuko yari mesiya ibyo yotegerezwa gukora gusa hanyuma bo bahagaze hariya kandi bazingiye amaboko inyuma hanyuma ntibishoboka oya oya ntiyaje mu mwanya nyawo urabona yaturutse i Betelehemu kandi si wundi wundi kiretse umwana w'ikibyagwa kandi uwo ni umugwanizi amukoresha turazi yuko ari umusazi n'imburabwenge si dayimoni urabona amaso yabo yari yarahumishijwe kuri ibyo by'ukuri ubu ariko bariko bararondera umuvugishwa wabo kandi bagiye kuzomuronka babiri nibyo rero nimurabe ubwira kandi rero kandi igihe aba bayuda nabaye ikindi kimenyetso gitoye kugira ngo mushobore kubona abayuda aribo bari ngaha rero kuri uru ruhande rw'izamurwa tegereze ikiba kirashushanywe nacyo nyine nta mwanya tuza kubibaha kuko uraduheranye ngaha kandi bishushanywa mu byihuta umubabaro wa Yakobo rero nimwitegereze aba bayuda ngaha nimwitegereze yo ngiye gusa gufata akanya gatoya gusa ngaha murabona irambuza amahoro igihe ntanguye gusimba simba nk'uko kandi murabona mwitegereze nshaka ko wabibona gusa yemwe imana irabibereka ndabizi neza mwitegereze Yakobo yari afise ubusa muragwa sibyo ariko mu by'ukuri hamwe n'ibyo yari umuhungi urabona yagiye ahenda se yahenze mwene nyina yakoze ibintu bitandukanye ariko hamwe n'ibyo mu mategeko hariya yari abufise kuko Esawu yabugurishije ariko igihe yagiye gukorera sebukwe yashinze izo nkoni z'imirebeni ku migende kugira ngo izimye n'ibindi zibyare izifumberi kandi yo murazi ibi bintu byose yakoze nk'uko kugira gusa aronke amahera rero nimwitegereze ubu yatwaye kure y'abantu biwabo rero ni ikigereranyo cy'abayuda rero yari umusahuzi w'amahera sinazwi ishinga n'ukungene ayaronka
azoyaronka yo yo kubaga uri muzima kugira ngo aronke rero ibyo murabizi ni umuhungu nta kindi yewe ukifatanye nawe azo iganzira yewe yego mugenzi kuki niko yimere niko yimereye niyo mpemwe muganza ninakujya gusa kwa bajya ba hindura ibintu batashobora gutahurira ijambo kuko bari barahagurukiwe mpemu w'umuntu igihe cyo gukuma nicyo kironka ijambo no kugihisha shurigwa abo bitahura mwese muduzi ibiganza kubwira ni byiza birahimbaye murabona ni byiza rero murabe ko mwosubira ngaha kuri utu dushashara nimba barashoboye kuronka igihe tumerewe murashobora kubona neza na neza ikimana ikirakora icyo yakoze ikigiye gukora ibi ngaha neza na neza icyo nicyo cyatumye abantu bakora nk'uko ni ukubera mpemu yavugishijwe kuri icyo gihe kuba kuri bo nta kindi bashoboye gukora niyumvira kuri Yohana Pawulo n'abo bandi iyo mpemu y'intambwe hariya ihagaze hariya ijambo ubwaryo Pawulo yahagaze neza ku ijambo hanyuma aravuga ati ndazi ibyo uko hazoba abigira bene data bazoseruka muri mwebwe bagendagenda kandi ibyo bazokora amadini n'ibindi byose hagati yanyu n'ibyo bazokora kandi bizobandanya mu minsi y'iherezo n'ibihe biteye ubwoba kuki byaramuvugishwa n'imana iryo jambo ryahagaze muri we kugene byoheze hari ati abantu b'ibinyoma bazoseruka hagati muri mwebwe hama bavuga ibintu kandi bazoyovya bene data abigishwa uyo ni antikristo neza na neza niko byagenze neza na neza mwitegereze igihe binjiye mu gihe cy'umwiza w'imibabaro byari biki ntacyo bari gukora Roma yagabishije yari afise inkomezi z'idini kandi yari afise n'inkomezi za politike nta kindi kintu bari gukora atari gukora no kwitanga kwibimazi cyari kimasa icyo bari gukora gusa iyo niyo mpemu bari bafise mpemu w'Imana ikimasa mu nyuma haje abahindura ibintu umutwe w'umuntu mukerebutsi w'ubwenge Martin Luther John Wesley no kubandanya Calvin na Finney Knotsi n'abandi bose baraje kandi bamaze kuza barabahindura ibintu baje bahindura basohora abantu kandi basubiye bavuye neza na neza nk'uko babigize hariya hanyuma basubira kwiyunga kandi kuri we mu buryo bwo gukora bw'amadini neza na neza niko Bibiliya yavuze yari maraya kandi yari afise ba maraya abakobwa uko gusa hanyuma Imana yavuze iti namuhaye umwanya wo kwihana kandi ntiyabikoze ehe nzomufata we n'urubyaro rwiwe ndabaterere hariya aho bakwiriye uko n'ukore rero ibyo Imana yavuze ibyo aha urabona muri aka gashashara rero nguwo ngaho turabona ko abikora kandi azobikora kandi bose barishyira hejuru nk'uko ariko kuri abo bose banditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo Imana izobahamagara azoyumva Yesu yavuze ati intama zanjye zumvijwe ryanjye icyo twategerezwa gukora gusa ni kuvuza ijwi hamagara intama bene zizoryumva murabe ariko murabona ijwi rihamagara intama intama zanjye zumva ijwi ryanje kuki ijwi ni iki ngira ndabibabwira icyo ijwi riri ijwi ni ikimenyetso cya mpemu yabwiye Mose ati nibatumva ijwi ry'ikimenyetso cya mbere bazokumva ijwi ry'ikimenyetso cya kabiri intama zanjye zumva ijwi ryanje igihe ibi bintu bitegerezwa gushika mu minsi y'iherezo intama z'Imana
ziraritahura ego mugenzi murabona ziraritahura inama zanje ziranzi murabona uwundi ntizomukurikira nimugakurikire abo mutazi gitegerezwa kuba ari ikimenyetso cy'igihe cyagaragajwe kandi barakibona rero ubu ni murabe yo Yakobo amaze gushika ikintu cya mbere mwomenya yagize inyota yo kugenda hehe yo yavuka
niyo nyine Isirayeli
yakoze iyo niyo ni Isirayeli Yakobo ni Isirayeli yahinduwe isizina murazi murabona kandi we ni yagiye hariya hanze hanyuma aronka amahera yose yari afise kandi yashobora kuronka hanyuma yafata ukuntu kose yashoboye kuva mu bantu b'iwabo canke uwundi muntu uwo ari we wese rero ubuhumbyi kwiba kubesha uburyo bwose yari gushobora kuyaronkamwo yarayaronse murabona yarayaronse kandi rero igihe atanguye gusubira muhira gutegerezwa kumva inkumbu cyane muhira umutima wiwe ariko igihe yatangura gusubirayo ari mu nzira agaruka yahuye n'imana icyo gihe inzira ryiwe ryahinduwe ndabona ariko muri icyo gihe yari afise ubwoba cyane kuko yari yatinye ko Esawu ariko araza muhiga urabona kandi murabe murabe amahera yababwiye nk'uko gusa umuyuda azogerageza kugira isezerano na Roma murabona mu kwemeranya kwabo amahera mubyitegereze neza burya Esawu ntiyashaka amahera yiwe na Roma ntiyashaka ufise ubutunzi bw'isi mu kiganza cyawe ariko ntacyo byamaze ariko dusanga ubu yuko Isirayeli muri icyo gihe kigoye igihe Yakobo yakubitanye umwereka yafashe ikintu kinaka cyari kikuru hari umuntu yamanutse Yakobo yamushyize ko amaboko hanyuma aguma hajya kandi wa muntu yavuze ati rero ntegerezwa kuba ngiye biko buraca yo kujya gutamanzura ku munsi murabona hari hegereje guca ariko Yakobo yavuze ati yewe sindakurekura wewe ntushobora kugenda ngiye kugumana nawe murabona ndakeneye ko ibi bintu bihinduka ngaha abo ni bya bihumbi ijana na mirongo ine na bane ba wa mugwi w'abarondera amahera n'ibindi nk'ibyo igihe babona ikintu cy'ukuri nyacyo cyo gufata ngo uwo Mose ahagaze hariya na Eliya ahagaze hariya amen bazogwana hamwe n'Imana gushika ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bo mu miryango wa Isirayeli bahamagawe hariya bose aho ni imbere y'igihe cy'imibabaro murabona yo ukuntu ari byiza nyene imibabaro ya Yakobo ngaha ni igihe bya bihumbi ijana na mirongo ine na bine bahamagawe ngo basohoke abavugabutumwa bajya abahanuzi babiri bigisha nka Yohana umubatizi umwami ubwami bw'ijuru buregereje mwihane Isirayeli mwihane iki mwihane ibyaha byanyu kutizera kwanyu hanyuma muhindukirira Imana rero mureke twibuke ikintu kinaka ngaha ibi bintu bihambaye bishika ku byaremwe byaramaze gushika kera ku murongo wa cumi na kabiri ngaha murabona izuba rirabura nkigunira ry'ubwoya rero ngereranye ibi mwibuke ivyo ntibishika mu banyamahanga ni Isirayeli reka ndabereke mwibuke navuze yuko guhamagarwa kwa ba bandi ibihumbi ijana na mirongo ine na bane murabona kino gihe ni igihe cy'imibabaro nicyo kizokora kandi ibi ni ukuvuga ibigira bibe igihe cy'imibabaro rero mureke twugurure mu kuvayo igice cya cumi ku murongo wa mirongo ine na rimwe gushika kuri na gatatu kandi murare ngaha igihe kuvayo ni igihe atanke ka Isirayeli yari kirasohoka bagiye gusohogwa kuva igice cya cumi n'umurongo wa mirongo ibiri na rimwe gushika kuri na gatatu nanezerewe cyane no gukoma induru igihe nandika bino byanditswe icyo gihe nari kubivanga byiza kuvayo cumi ibiri na rimwe ku murongo wa mirongo ine na gatatu ni byiza ngaho turagiye ibiri na rimwe na mirongo irindwi na gatatu uhoraho abarira mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwiza ucure mu gihugu cya Egiputa umwiza umeze nk'ikintu cyo kabakabwa mose atunga ukuboko mu ijuru umwiza w'umuzitanya ucura mu gihugu cyose cya Egiputa umara gatatu murabona rero ntihagira ubona uwundi cyane ngo wagire uhaguruka ngo ave ahari bimara gatatu ariko umuma zu y'abisirayeli bose ho harabona murabe nibyo neza na neza ubu muze ngaha kandi zuba ririrabura nkigunira murabona ikintu kimwe uku guhungabana kw'ibidukikije byari biki biki iyo hari uguhungabana kudukikije nk'ibi yaba ari imana imana y'abisirayeli murabona imana ihamagara isirayeli gusohoka izuba ryirabura igunira ry'ubwoya rero hariya imana yari hafi gucungura isirayeli ni byiza cyane kubakura mu kiganza cy'umwanzi wabo wari egiputa icyo gihe ubu ngaha kubakura mu kuboko kwa roma aho bari baragiranye isezerano cyake nyine turashika ibyo ni ibyago igihe ibi byago bizokubagura uyu mugwi abanyamahanga iyo tuba dufise umwanya ntibashobora kubereka ikigiye kuba kuri rirya shengero ry'abanyamahanga yari yavuze ko igisato satani yashangashiwe ni ukuvuga ushagurira umugore abayuda isirayeli kandi yaciriye amazi isinzi ry'abantu bagiye kurwanya amasigarira y'urubyaro rw'umugore byahishwe yohana cumi na gatatu rero murabona hariya turabafise kandi nicyo gihe isirayeli irungika nshaka kuvuga roma irungika ingabo zayo nyuma y'amasigarira amasigarira y'urubyaro rw'umugore ubu mwitegereze igihe cya mbere igihe yabakura mu biganza by'umwanzi wabo izuba ryarahindutse igunira ryirabuye nk'igunira ubu ibi ni ubwa kabiri nyuma y'igihe cy'imibabaro ubu muri daniyeli igice cumi na kabiri iyo tuba dufite umwanya twashobora kubisoma muri daniyeli umurongo wa cumi na kabiri wa gice cya cumi na kabiri cya daniyeli bambe daniyeli yavuze ati uwo wese azoboneka ko yanditswe mu bitabo azorokoka ubu mwibuke daniyeli ubu ariko aravuga kuri iki gihe aho iki kintu cyotegerejwe gushyika igihe isirayeli itegerezwa kurokoka iki n'icyimperera y'iyinga ryabo ry'indwi kandi aho niho bategerejwe kurokorwa ubu mwabe reka tujye kuri daniyeli cumi na kabiri ngaha kanya gatoya gusa basi icyo gihe mikayeli azohagurukana azohaguruka niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu urabona abo ni abayuda kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe ubu ugereranye ibyo neza na neza nibyo yose yavuze muri matayo bibiri na kane hazoba igihe cy'amaruswa tugeze kuba uhereye igihe amahanga yabereyeho aba kagashashara ka gatandatu murabona cyakintu nyine igihe cy'amaruswa murayi uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe ariko icyo gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu muri iyi ndwi igice cya nyuma cy'umwaka w'indwi umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka abatoranijwe murabona banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama azorokoka icyo gihe kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura kandi bamwe bikangurira ubugingo budashira abandi bikangurira ubumaremare n'imiteterwa izo itazoshira kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mu itazanure ry'ijuru n'abashikanye benshi ku bagororotsi bazokwaka nk'inyenyeri leta zoshira hanyuma y'ibyo yarabandanije abwira Daniyeli kugara icyo gitabo kuko yoba aruhukira mu murima w'iwe gushika icyo gihe rero murabona nta tandukaniro rihari namba abayeho cyangwa apfuye tuzozi kuko biri kose murabona ibyo ugupfa ntacyo bitwaye ku mukristo ntapfa uko biri kose murabona rero Daniyeli 12 yavuze ko uwo ari we wese azosangaho bose bazosangwa yanditswe mu gitabo yobohorwa ngaha Imana igiye kubohora umwana wayo wa kabiri Isirayeli inyuma y'ibimabaro murabona igiye kigira kabiri Isirayeli wayo Isirayeli ni umwana wayo ivyo murabizi Isirayeli ni umwana w'Imana rero igiye kumubohora ngaha mu gihe cy'imibabaro neza na neza nk'uko yabikoze muri Egiputa ubu duhagarikire ngaha ubugira kandi tugira ikindi kintu rero imbere y'uko tujyana muhira mwitegereze ngaha abahanuzi babiri murabe icyo bagiye gukora ubu neza na Mose n'abandi bari bakoze hariya kandi bampaye irenga ku murongo wa gatatu w'igice cya 11 kandi abashingira intare babiri zobavugisha bazovugishwa iminsi 1,260 bambaye amagunira abo nibo biti by'imerayo bibere muribuka ibyo kandi Zerubabeli n'abandi bategerezwa gusubira kubaka urusengero n'ibiterekwa kw'amatara bibere bihagaze imbere ya nyenisi kandi iyo umuntu agombye kubaka nabi umuriro uva mu kanwa nibuke mu kanwa ka Kristo hava inkota ijambo ukarigita abansi babo kandi umuntu ntiyagomba kubagirira nabi uko niko akwiye kwicwa rero turazi umuriro mu gice cya 19 cy'ukuza kwa Kristo mu kanwa kiwe yasohoka hasohoka inkota yiwe ariko ryari ijambo ibyo ni byo ijambo yo namba mwo ufata ikicingiro ubu kubwa kajya gashashara kejo mu ijoro murabona ijambo nicyo kintu imana yicisha umwansi wayo murabona ubu murabe ngaho igihe aba bahanuzi bavugishwa hariya namba hari umuntu abafashe nabi abagiriye nabi muruva mu kanwa kabo uwa mpemu yere jambo jambo n'imana jambo n'umuriro jambo n'impemu murabona uva mu kanwa kabo murabe Mose reka turabika iva mu kanwa kiyuba Isirayeli bagiye kuko bakora hariya ashaka kuvuga Egiputa bafata n'aba bayuda Mose yemwe ntibabareka ngo bagende Farawo yaranka Imana yashize amajambo mu kanwa ka Mose murabona ni ivyiyumviro vy'Imana fyinjije mu mutima wa Mose yagiye hariya rero kugira ngo ayavuge hanyuma acika ijambo yaramvuye ikiganza ciwe maze avuga ati nihabeho amosozi hanyuma amosozi yaraje murabona ngaha kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi umuriro ubava mu kanwa ugaturira abansi bawo urabona ibyo bashobora kuvuga ibyo bashaka kandi igihe ibyo bishika kandi umuntu ntiyagomba kubagirira nabi uko niko akwiye kwishwa rero data imana ije kuvuga ngaha abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikorokere mu minsi yo kuvugishwa kwabo Eliya arazi ukuntu abikora yaramaze kubikora amen Mose arazi ukuntu abikora yaramaze kubikora iyo niyo mpamvu bazigamwe ubu amen ntushobora kuvuga ikintu kimwe cyiza cyane ngaha ariko vyoba vyiza gusumba nakigumije gushika ejo mu ijoro murabona byiza cyane kandi bafise ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso no kubabarisha isi icyago cyose uko bagombye niki nigiki gishobora kuzanira ibintu atari ijambo bashobora kugenzura ibidukikije uko bashaka ngibyo nibo bazana agashashara ka gatandatu raga fukura kandi bakakugurura
basho
bw'Imana bwo guhagarika ibidukikije murabona kashashira kagatandatu n'ubu kagarara kubidukikije neza muratahura ibi gaka gashashira kanyu ninde abikora n'abahanuzi ku rundi ruhande bizamugwa hamwe n'ubushobozi bw'Imana ijambo ry'Imana bashyira ku iteka ridukikije gusa bashobora kurungikanya mu gigima guhindura ukwezi maraso izuba bishobora kutibuka cyanke icyo ari cyo cyose amategeko yabo amen ngibyo murabona murabona ushobora kwamenwa hariya mu gihe cyose cy'ishengero ukuntu byerekanye abamaratiri kandi hano hari abahanuzi babiri bari ngaha n'ijambo ry'Imana ikintu cyose bashaka gukora n'igikikije bashaka kandi baranyiganyiza isi kandi byerekana neza na neza uwo bikora Mose na Eliya kuko ngicyo gikorwa cyabo cyasubiye guserukwa kubwira kandi n'abagabo babiri yo mana we murabibona ubu murabona agashashara kagatandatu cyari cyo ni abo bahanuzi ubu murabe mutume bibatsitaza ariko mwitegereze umenye akagashashara abahanuzi murabona wi amen ngivyo yo turiko turaba mu gihe cy'ukuma mwene data umutwe ku bicu baramenye akagashashara kagatandatu afise ububasha bwo kubikora amen ngaka agashashara kanyu kagatandatu karamenye murabona ubu dusubira inyuma ngaha kandi Yesu yavuze ko yoshitse kera cyane mu isezerano rya kera hariya muri Ezekiyeli hariya mu bahanuzi ba kera baravuze ko byoshitse kandi ngaha agashashara kagatandatu karamenwe kandi bavuga bati yemwe ibyo ni ikintu cy'ibanga ni iki cyabikoze ibanga ryavyo abahanuzi uko bibiliya ivuga uko ngaha bashobora kuyugurura igihe cyose bashobora gukorera icyo bashaka cyose biremwa kandi bakora cyo kimwe yere nk'icyo bakoze amen kuko bazi uko babikora amen Imana ishimwe Igihe nabona ivyo nahagurutse gusa ku ntebe maze ntangura kugenda genda nduga nongera manuka nariyumviriye nti mwami ingene ndagushimira data wo mu ijoro wino nivyo bamenye kayagashashara kagatandatu amen barabe niyagira umuntu abagirira nabi umuriro uturuka mu kanwa kabo jambo Hebu yera yaje kuntumwa urabona umuriro watuka mu kanwa kabo rero mwitegereze hariya mu byahishuro Yohana 19 turabona ikintu cyo kimwe mu kanwa kiwe hava mu inkota nini y'ijambo murabona kuza kwa Kristo kandi ayikubitisha abansi biwe sibyo ubu ari mu nzira aza murabona rero ni byiza abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru nk'imvura ntikorokere ku isi mu minsi yo kubuvugishwa bwabo yego uko ni uguhagarika uko ibintu bisanzwe bigenda rero ni igihe kingana iki umugabo Eliya yakinze ijuru ngivyo neza na neza ingagindwe cya Danieli igice cya nyuma cy'amahinga 70 kimara igihe kingana kingi ibyo neza na neza Mose yakoze iki yahinduye amazi amaraso yakoze ubu bwoko bwose nk'ibitangaza neza na neza nyine byavuzwe bitaraba ngaha muri aka gashashara ka gatandatu none ngabo mu byahishuro Yohana 11 bakora ivyo nyene amen hariho ahantu hatatu hatandukanye mu byanditswe hariya nyene hahuriza ibintu hamwe neza ni ukumenwa kagashashara kagatandatu nguko nyene amen imana ishimwe mwitegereze abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru mu minsi yo kuvugishwa kwabo ngo imvura ntikoroke kandi bafise ubushobozi kumazi kuhendo wa maraso kwa barishi si chago chosu kwa gombe yo mana we ngivyo rero mzinguru raha kubya gombrabo na jare mnevyoze bila hunga bana muliki chago chaga tanda tuchanga na shashara kaga tanda kukame we nivyo yasha teneza na neza rero murabe aha imana yagere keje kukizu mwana wayo Israel mibabari meze nene ngiyo yakoze hariya yarungitse mozari yangu watungure Israel sivyo kandi yakoze nkabiga bintu nyene yarungitse eriya kwa habu maze haba mwimi humendwe sivyo usibira kubarungika nyene hariya ubugira kandi mugechi mibabaro maze ahamagara vyabi humbi jana na mirongo ine na bine ubu murabona mwitegereze hagati y'ibi canke hagati y'igice ca gatandatu canke cago ca gatandatu agashashara mumbari agashashara ka gatandatu n'agashashara k'indwi igice c'imbu c'ivyahishwe Yohana mu mvugo y'ibiharuro birajanye neza ni nk'uko nyene Amerika ari igiharuro cumi na gatatu yatanguranye amareta icumi n'atatu inyenyeri cumi na zitatu n'ibendera ibihugu icumi na bitatu imirongo cumi n'itatu ibintu byose ni icumi na gatatu icumi na gatatu kandi iseruka aha nyene mu gice cya cumi na gatatu cy'ishura Yohana nibyo ni icumi na gatatu kandi ni umugore rero igihe yari yegereje gukiza umwana wayo w'ikinege ari we mwana wayo nyene Yakobo ni umwana wayo ariko uyu ni umwana wayo w'ikinege Matayo n'indwi reka turabe icyo yakoze hariya Matayo igice cya mirongo ine n'indwi rero mwibuke umwana wayo yari yakubiswe kandi yari yababajwe kandi bari bamukekeje kandi rero yari amanitse ku musaraba ku isaha y'icyenda ku muhingamo wo kuwa gatanu mweranda byegereje gushika Matayo igice cya mirongo ibiri n'indwi cya Matayo n'umurongo wa mirongo ine na gatanu ndizera ko ari wo uhereye ku isaha ya gatandatu ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose gushitsa ku isaha icyenda rero nimwitegereze neza na neza nyene ibyo yakoze ngaha rero muri iki murabona kandi mbona amene cha gatandatu kimatanije ico gitabo yo isi iratigita cyane izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya ukwezi kose guhinduka nk'amaraso ubwira kabiri umwiza Egiputa ubwira kabiri umwiza Imana ikiza Yesu ku musaraba mbere gato yuko umuzura bwa mbere ubwira kabiri izuba ryarenze hagati y'umunsi n'inyenyeri zi ntizaka iminsi biruhere icyo gihe yari igiye ku muzura n'insinzi hambaye inyuma yaho izuba n'ukwezi n'inyenyeri n'ibintu byose muri Egiputa ibyo byose bibaye yacunguye Isirayeli yinjira mu gihugu cy'isezerano ntibe umugihe cy'imibabaro none hano hageze aho b'abahanuzi bafise ubutware bw'ijambo Imana ibaha bashobora gusa kuvuga uko Imana ija irabaha ijambo rero bose Imana bo nabigiye gitoya bo ni Imana kuko Yesu yavuze yuko zari zo yavuze ati mu biti Imana abo ijambo ry'Imana rituruka ko ariko raba niyo Imana izanira ijambo kandi iyo arivuze birashika nibyo gusa kandi hano ari kumwe n'umurimo uva ku Mana kugira ngo akubite isi icyo ashaka cyose yo Mana we gukinga amajuru kandi abikora ingorane niyihe yegereje kujana vya bihumbi jana na mirongo ine na bane kubw'incungu yo mu gitabo c'incungu kandi niwo munsi agashashara k'incungu mu gashashara ka gatandatu nivyo mugenzi mukundu ako n'agashashara ka gatandatu vyabaye mwibanga reka dufate gusa dufate iyindi minota icumi reka dufate bikiya murabona bise nk'impapuro zibiri gushika kuri zitatu rero sisi murashobora kubibona ngaha niyumvira yuko hari nka kuri bijya niyumvira ko yo mfise nk'impapuro 16 zisigaye noshobora gufata yo hari byinshi gose kuri bijya Mana we ushobora gusa kubandanya uva ahantu hamuja handi ariko mfise ubwoba yuko nja kubazanira ninaja muri byinshi cyane kandi sinshobora kubi kurikiranya uko nategerezwa muri Yesaya reka dufate ibi Yesaya umanuzi yarabonye akagashashara ka gatandatu kuguruwe kandi yaravuze ko ntaho ari igihambaye cyane atari igihambaye mura
bona
yemwe ikintu cyose mu gambi wose w'incungu uri munsi tudushashare gitabo cyose ubu mwibuke twarabonye ko Yesu yabibonye sibyo murabona Yesu yari yabibonye kandi ubu tubona ko abandi babibonye barabibonye bishushanyijwe muri Yakobo barabibonye bishushanyijwe muri Egiputa twarabibonye bishushanyijwe ku musaraba reka dusubire kwa Yesaya bafise abahanuzi benshi banditse hano nabo reka sana kundi bi ya Yesaya reka dusubire hano kwa Yesaya igice cya 13 cya Yesaya nakunda Yesaya ni bibiliya ya usi ubwayo murabizi mwari mubizi murabona Yesaya atangira kwiremwa hagati mu gitabo azana Yohana hanyuma ku iherezo azana inganji imyaka igihumbi kandi hari ibitabo 66 muri bibiliya n'ibice 33
It shall come as a destruction Yesaya. From the Almighty. What's the 60 of them
up here now? From back here 713 years before Christ come. We've been 2,000 years ago. About 2,700 years ago. Isaiah, kuri seen the seal. Nabakagashashira ka gatandatu kuguruka hano ngo subira hano imyaka 73 imbere y'uko Kristo aza kandi haci imyaka ibihumbi bibiri yaraje ibyo bishobora kuba nkinduwe imyaka 2,700 Yesaya yabonye akagashashira kamanitswe hariya ni byiza ibyo bituma amaboko yose adendebukirwa n'umutima w'umuntu wese ushonga mbega Yesu yavuze ngo iki maze kubugararisha ibutso kugira urukundo rwa benshi So Timba, Kandavan was okay, Humura, Nuba, Kiyaga, Kisoga, Munda, Rival, Timayaban, so
we got to get to that.
Bazova Barangum Gore, Afisin,
the day of the Lord cometh
Rabana,
Wumigwe,
Kandimumaso,
Hazo, Terison. And he shall
destroy
the sinners thereof
out of it. Gusa mukanye ngiye gufata ibyo murabona ewe umunsi uhoraho uraje ni urakigongwe uzananye ishavu n'uburake bw'inkazi
guhindura igihugu imisaka
gese z'abanyabyaha babo bazimangane igihugu ivyo ni vyose vyose murabona mumenye kuko inyenyeri zo kw'ijuru
ubona urukundo
bwazo utazokwanka izuba rizocura umwiza rikarasa n'ukwezi ntikuzobonesha umuco wako kandi nzohana ab'isi kubw'ibi byago n'abamarika kubw'ibigabitinya byabo nzomara amanyama ababi sinzi ingene bivuga ubwa sishobora kurivuga murabona ukwishyira hejuru izohera kandi izosangangura abatwazi igikenye murabona hariya gusa neza na neza Yesaya yabonye ikintu kimwe nk'icyo Yesu yavuze ko ibyo agashashara kivuga hindura mu gihe ariko areza igihugu n'imibabaro ni igihe cy'imibabaro akagashashara ka gatandatu yego yari umuhanuzi kandi yarahishuriwe ijambo ry'imana ibyo haciye imyaka 2,000 ibyo kore shaka gusa kuvuga ibi isi yose nk'uko Yesaya yavuze hano kuko umugore yafashwe n'ibise oye byaremwe byose byafashwe n'ibise kuko ayo maborogo yose nicyo bise umugore agira yibaruke isubwayo rudukikije kuko muri iki gisagara hano reka dufate igisagara cy'iwacu mu gihe huzuye akaboregwe n'ubusambanyi imyanda n'imibyimba nko mu bindi bisagara byose ariko ndize yuko imana ikiraba agashishwa iravye uburyo yari yaratunganije haciye imyaka igihumbi igihe iyo gwace hano ntibari bakeneye kubucurira inzira kandi nta myuzure yabaho nta cyacaba muri iki kiyaga imbogo zagendagenda hano hariya kandi umutama cheroke yarazihiga hanyuma zikamutunga akabaho neza nta ngorane zabaho namba ariko umuntu yaraje n'icyaha cyashika igihe abantu batangiye kugwirirana ku isi rero icyaha n'umusinzikariza ubuzima abandi byatsindaro uko ni ukuri nta ntayage umuntu yemwe nibaza ko ari muterasoni nari mpagaze uwundi munsi mu gihugu mbamwo hariya ubu muri Arizona kandi nkiri umwana narasomye ibyerekeye Nimo na Chosise naho batama nabo batama babapashe kuko naravuze ubutumwa hari abantu beza kandi bamwe mu bantu beza ukwifuje guhura nabo nabo bahindi babapashe kandi rero nagiye hariya Tombstone aho bafise ibisigi byose bya kera n'ibintu byatuye mu ntambara hanyuma ndabiraba bo na ntaryo murabizi bashize nagaje na Geronimo mu mburakimazi kuri jewe yari umunyamerika w'inkomoko nkeka gusa ariko arwanira uburenganzira bw'iwe nk'uko ari we wese yabikoze yashaka kumwanda mu gihugu kiwe none raba uko biri ubu abana biwe abakobwa biwe bagiye ihumbu n'ibindi n'ibindi kandi abazungu baraje hariya umuzungu ni inkozi y'ikibi umuhindi yari umuntu abungabunga yari ubungabunga ibidukikije yogya kica imbogo umuryango wose wajya ibintu byose byari bisigaye rusato barukuramwe impuzu n'amahema n'ikintu cyari cyo cyose kindi hanyuma umuzungu araza arazirasa nkizigenewe kwicwa yemwe mbega biterasoni nkibi nasomye inkuru mu kinyamakuru aho muri Afrika hajya ahantu hanini huzuye ibikoko byo mu ishyamba hari abantu ati godfrey n'abandi bagiye hariya barasa inzovu n'ibindi bari mu ndege n'ibintu nk'ibyo n'ishusho cy'inzovu ishaje y'imbeyi igerageza gupfa n'amosozi namanuka ava mu maso yayo kandi imfizi nini zibiri zagerageza kuyisegura wigume yewe ni icyaha kuko siko kwinonora imitsi iyo ndi hanze ku rubuga rw'ubumisiyonari na hariya njya kwiga n'ibindi rero ndabona bajya abagabo b'abazungu barasa inyemera hanyuma bagakeba igice cy'inyuma gusa kandi rimwe na rimwe buri kinyemera ntoya z'ingore umunani cyangwa icumi hanyuma bakazisiga hariya n'utwagazi twazo biruka ahantu hose kugerageza kubona nyina ibyo nibyo mwita kugira impwemu yo kunonora imitsi kubwanje ubwo ni ubwicanyi buyomoje gusa bifuza ko mu gihe nzoba nkiriho Canada itazokwigera ironka amabarabara imbere mu gihugu kugira ngo babuze izo ntagondwa z'abanyamerika kwinjirayo nivyo ni abantu babigusumba abandi binonora imitsi ntari bwigere mbona mu buzima bwanje rero si bose hariho abagabo bamwe nyabo b'inkomoko ariko usanga ari umwe ku gihombe barasa ikintu cyose babona uko bashatse kose ivyo nivyo ubwo n'ubwicanyi ivyo nivyo nta gira umutima kandi arasa mu gihe kibujijwe yemwe haruguru hariya muri Alaska nari hejuru hariya hamwe n'umwe mu barongozi yavuze ati natoye noje hariya ubu kandi notora ubusho bw'ibikoko binini yabita elans cyanke si elans ariko ni ibikoko bita original birahambaye hasi n'amasasu yabyamuzinga apima 50 mu mahembe yabyo kubera abo batwara indege b'abanyamerika hariya muri Alaska barasa hasi ubusho bwa original bari mu ndege yabo ibyo ni ubwicanyi bweruye gusa bari bazi ko mu gihe icyo ari cyo cyose bazokwica imbogo ari uko bazoshobora kuronka umuhinde yo kwicwa n'inzara nicyo gituma kochiste yategerejwe kwishikana abiwe abaganwa biwe bose n'abandi abana biwe n'ihanga ryiwe ryose bariko baricwa n'inzara aja hariya buzuye ibimodoka ikwegana bininiya bihambaye bininiya bafaro birina bagabo bo mu kiyaya kandi barasa imbogo zose 40 50 ku muhinga mumwe bari bazi ko bazikuyeho bazobabikuyeho umuhindi bazakuyeho umuhindi yo mana we ni agato sikwibendera ryacu ukuntu bafashe abahindi ndivyo ariko mwibuke bire yavuze ati igihe kiraje aho imana izohonya abo bahonyisi kandi mwisi yose muraba ivyo ya nari mpagaze hariya undi munsi ndaba hasi mu kiyaye F1X twara duze kuri South Mountain twe n'umukenyezi wanje twari twice hariya turaba F1X kandi navuze nti ndibiteye ubwoba yavuze ati biteye ubwoba ushaka kuvuga iki navuze nti icaha n'ubusambanyi uko bungana no kunywa inzoga no kurogota no kuvugira izina ry'umwami ubusa muri kijya kiyaya hariya gifise abantu nk'ibihumbi ijana na mirongo ine mirongo itanu canke kumbure ibihumbi amajana abiri by'abantu muri kijya kiyaya navuze nti haraheze imyaka amajana atanu canke igihumbi nta kintu na kimwe cari kihari kiretse ibihahe mesquite n'imbwebwe zishaje zaguma ziruka ku musenyi w'inzuzi hariya imigezi kandi navuze nti ubwo nibwo buryo mana yakoze ariko umuntu yaraje mbega yakoze iki yuje ugise umwanda amabarabara yuzuye imyanda imifurege kandi amazi yarandujwe imyanda ntibashobora yemwe byoba byiza utagiye kurajya amazi ngo ufatwe n'ikintu icyo ari cyo cyose murabona muyarabe si mwagusa ariko mu isi yose icyo kintu cyaranduye kandi si ibidukikije imana tubabarire isi yose iri mu mibabaro yo kuramukwa isi iragerageza iraramukwa ni ko Yesaya yavuze n'ibiki iri mu igeragezwa kubyara iyindi si y'inganji imyaka igihumbi aho hose igerageza kubyara isi nshasha y'abantu bashasha batazokora icyaha batazokona ibintu byo nibyo iramukwa niyo mpamvu iramukwa kristo kristo ngo abyare umugeni ikintu cyose kiramukwa kandi kiraniha murabona hariho ikintu cyegereje gushika kandi kicago cya gatandatu kirayireka igende mwene data nyamugigima kirayisamika kandi inyenyeri ziranyiganyiga ibirunga biracira n'isi igiye kuba nshasha kandi ukundi gucira kw'ibirunga kuzova mu nda y'isi kandi bizokwira hose hose bizunguka hariya kandi ndababwira igitondo kimwe aho Yesu n'umugeni wiwe bazogaruka ku isi bazobaho paradizo y'imana hariya ibyo mana we abo barwanyi ba kera b'intambara bazotembera n'abagenzi babo n'abakunzi babo ikirere kizokuzura indirimbo z'ingabo n'iz'abamarayika yo wagize neza muntu wanjye mwiza ukwizigirwa injira mu munezero w'umwami waguteguriwe nk'uko wari kugira cya gihe hari imbere y'uko Eva yivanga mu cyaha amen byu ego agashakira ka gatandatu kagiye gukora ikintu kinaka ego mugenzi by'ukuri isi yose iraniha kandi irababara kubera inganzo y'imyaka igihumbi ubu iby'ubu yaranyegewe n'imyanda nibyo nigishije nta gihe kinini yageze nibaza ko nabyigishije muri uru rusengero gusenyuka ku isi nibyo neza na neza muraba isenyuka muri iyi si murabe byose biri ko bira igwa ko atankeka kino biri itegerezwa gusenyuka yego mugenzi muraba igisenge cyayo reka ndabereke impamvu isi itegerezwa kubikora igisenge cy'iyi si icyuma n'umuringa n'ibikoresho by'iyi si barabikuyemo mu gisenge cyayo kugira ngo bakoreshwe mu ntambara no mu mahinguriro gusa aho isa niteguye gusa twari bwagire na rimwe nyamugigima imbere ya wa munsi ngaha muri iki gihe cy'igihugu wa munsi gusa ngaha murabona isente ruwino muri kijya gice niko ironda cyane barayikuyemo ikintu cyose murabona amapolitike yayo yarononye cyane uronka umuntu w'umwizigirwa muri bo biragoranye murabona uburyo bwayo bwo gukora ingeso nziza zayo ziri hasi cyane nta nizo igira abindi murabona atangiye ka gusenga kwayo kwaraboze ego mugenzi arageze ko agashashara ka gatandatu vuba cyane kugurugwa kandi giye kuguruwe yo mana we biraheze mugeni yamaze gusohoka mwami kazi yamaze kugenda gufata icyicaro ciwe yaramaze kwabinana n'umwami rero mugihe ibi biri ko biraba kandi amasigarira ya Isirayeli yamaze gushyirwa ku kidodo kandi iteguye kugenda hanyuma rero ibidukikije birirekura yo mbega igihe murabe umurongo wa nyuma w'agashashara ka gatandatu kuguwe abo twatwenze ukwigisha kw'ijambo ryagaragaye ry'Imana nzima ibyabo bahanuzi bari hariya kandi bakora ibitangaza buga izuba n'ibindi byose kandi mu bihe byose murabona basemerera ngo bitandara n'imisozi bibanyegeze murabona banyegeze ijambo batwenze kuko bamubonye aje dushira uburake bw'umwagazi w'intama ni ijambo murabona baratwenze ijambo kandi ga ijambo ryari ryihaye umubere kandi bari barituye baritwenze barituye kandi ijambo ryihaye umubiri ryari imbere yabo ni kuki batihanye ntibabishoboye baracerewe icyo gihe ku bw'ibyo baramenye icyo gihano baracumbise bari bicaye mu gikorare nk'uku kandi bazi ibicereke kandi bari bazi ko ibintu byabajya abahanuzi byavuzwe mbere byari imbere y'amaso yabo ikintu bari baranse imbabazi ubwa nyuma kandi igihe wanse imbabazi nta kindi kiba gisigaye kiretse urubanza igihe wanse imbabazi n'ibyiyumvire ko kandi hariya bari bari ntibari bafise ikibanza cyo kujyamwo nta hantu n'ubuhungiro bari bafise kandi bibiri ivuga hano ite bahamagaye batakambiye ibitandara n'imisozi bati tugweko kandi duhishe mu nyonga n'uburake bw'umwagazi w'intama bagerageje kwihana ariko umwagazi w'intama yari yaje gusaba biwe murabona kandi batakambiye ibitandara n'imisozi barasenze ariko amasengesho yabo ntacyo yari akimaze mwene data mushiki wanjye ubuntu n'imbabazi z'imana zakuye ku bantu mu gihe Isirayeli yari ihumishijwe ku bw'ibyo hano nk'imyaka ibihumbi bibiri gusa kugira ngo iduhe amahirwe yo kwihana uba wahakanye izo mbabazi uba wazihakanye uba wabyanse urinde mbega ni hehe wavuye kandi ni hehe uri kuraja ushobora kubaza umuganga ntiwabishobora kubaza umuntu n'umwe w'isi kandi n'igitabo ushobora gusoma ushobora kubikubwira wowe uri we aho uva n'aho uri kuraja atari iki gitabo ubu murazi udafise amaraso y'umwagazi w'intama kugira akore mu kibanza cyawe urabona aho uri kuraja rero namba imana yarakoze ibyo ku bwawe ikintu gito washoboye gukora cyo bari kwemera ibyo yakoze ibyo nibyo yadusabye gukora kandi ku rufatiro rw'ibi namba nobandanya kure nzotegerezwa kuza neza na neza kuri kijya cyago byose mu gikorane cy'ejo mu ijoro kandi ubu sinoshobora kubikora sinoshobora kujya kure naracafye ngaha umusaraba nti hagarara hano murabona nuko rero ntegerezwa kurindira gushika ejo ubu reka twunamike imitwe yacu akanya gatoyi namba utemera mugenzi wanjye w'agaciro utemera urukundo rw'iy'imana ndiko ndavuga ko namba yumvirize ibi niyumvirize mwitonze ibi namba utarakira urukundo rwiwe n'imbabazi utyo utegerezwa guhagarara imbere y'imana ziwe n'uburake y'imanza ziwe n'uburake ubu wewe iri joro uri mu kibanza nyine cyarimo Adamu na Eva mu itongo rya Edeni ufise uburenganzira ufise uburyo bwo kwitorera ushobora kujya ku giti cy'ubugingo cyane ushobora guhita mu ngambi w'urubanza ariko uno munsi mu gihe ugifise ubwenge mu bwenge bwawe kandi ufise amagara meza yotuma uhagarara hanyuma ukabyemera kuki utubikora namba utarabikora hoba hari abo bantu hano batarabikora namba uhari washobora kuduza ikiganza cyawe uvuga uti uransengera mwene data Branham ngira ndabikora ubu sinshaka ko ibyo byoshika ubu mwibuke bagenzi Imana ibahezagira ibyo ni byiza ibi si ibyiyumviro byanjye kuri ibi jewe ibi si ibyo namwe niyumvira ibi ntibiva kuri jewe namba ku bw'ibyo mumfashe mpemu yararabizi kandi mwe murindire umwami abigombye ejo mu ijoro nshaka kubereka ibanga yabaye igihe cyose anyene mu gikorane ndakekeranya gose ko mwoba mwarigeze kubibona cyanke nimubibone murabona ibyashitse cyabaye ikintu cyashizwe anyene imbere yanyu kandi nararaba buri joro ibiko biseruka ko bihagira umuntu munaka avuga ati ndabibona murabona mubya nke ndakwinginze ndagusabye namba utari umukristo namba utari umunsi y'amaraso namba utari ubwavuka ubwa kabiri ngo wuzure mpwemu yera namba utari bwigere watura ko ku mugaragaro ibya Yesu Kristo mu kubatizwa mu izina ryiwe kugira ngo ushimire ntawe urupfu uguhambwa n'izuka ryiwe wemeye amazi arateguye irabarindiriye impunzi ziratangwa ngaha n'ibintu byose birateguye Kristo ahagaze yiteguye n'amaboko yuguruye kwakira mu isaha imwe uhereye yobo izo mbabazi zo nshobora kutagushikira wo ushobora kuzanka ubwa nyuma ntizizokwigere zisubira gukora ku mutima wawe ubwira kandi mu gihe ubishoboye kuko utabikora ndazi yuko uburyo busanzwe umugenzo ari ukuzana abantu kuri aritari turabikora kandi ibyo ni byiza cyane rwose muri iki gihe turarundanye hano cyane ngaha iruhande nyine ya aritari ku buryo ntushobora kubikora ariko nari nifuje kuvuga ibi mu gihe cy'intumwa bavuga bati abizeye bose barabatijwe murabona ntabwo ubishobora gusa by'ukuri bwira mu mutima wawe nibyo bikwiriye si ibishobisho naho ibishobisho bikurikira nk'ibyo navuze gusa kunywa itabi no kunywa inzoga si icyaha ni icyamwa ni ibyamwa by'icyaha byerekana yuko utizera murabona ariko iyo wizera by'ukuri mu mutima wawe ukaba ubizi wisunze ibyo aho wicaye hari ukabyakira n'umutima wawe wose ikintu kinaka kija gushika aho nyine kiraja gushika icyo gihe ushobora guhagarara nk'icyabona cyabyo yuko ikintu kinaka cyashitse rero wegera amazi uvuga uti nshaka kwereka ikoraniro nshaka kwemeza nshaka gukomeza igishinga nawe cyanjye yuko nzofata ikibanza hamwe n'umugeni mpagaze ngaho ubu ngo batizwe ndazi yuko hariho abagore benshi mu iri joro abagore beza ariko hariho umwe nifuza cyane rwose kubona hariho umwe muri bo ari umugore wanjye ajyana nanjye muhira yari umugore wanjye mu ntango ariko ingene yahindutse umugore wanjye yafashe izina ryanjye araje hariho abagore benshi amashengero yise ariko aje kubwa umugore wiwe yitwa izina ryiwe abari muri Kristo Imana izobazanana nayo injiramo gute ku bwa mpwemwe twese twabatirijwe mu mubere umwe ubu mu gihe dusenge namwe imbere cyangwa hanze hari imigwi minini y'abantu bari mu byumba hanze bahagaze hirya no hino hanze mu mabarabara ariko ubu mu gihe ntidushobora kubahamagara ngaha kuri ya rutare ariko umutima wawe wigiriye arutare kandi mu mutima wawe nyine uvuga uti mwami yesu ndabyizeye mpagaze ngaha hanze mu kayaga k'ijoro nagundanye muri iki cyumba gitoya nicaye ngaha hagati y'aba bantu sishaka sinshobora gusha sinshobora kubikora ikintu cyose nk'uko nabagiye mu ijoro riheze kandi mfashe umwami arazi ko mvuga ukuri simbesha nk'uko Pawulo yavuze rijya yerekwa cyangwa icyo ari cyo cyose ryari nari hariya nitegereza kandi nakoze kuri abo bantu bapfuye byari nyabyo nk'uko ndi ngaha muri uyu mwanya ntimubihushe mwene data mushiki wanjye utengeretse ntubikore ndazi ko wumvise abyigisha warumvise bibiliya n'inkuru ibyo ari byo byose ariko rekumbiriza gusa ku bwanjye ndazi ko ari ukuri murabona wewe gusa sinshobora kubitomora gusumba murabona ntubihushe byose ni ibyawe ubu dusenge mwami yesu
Here before me is a box of
ngaho imbere yanjye hari agasanduku k'udutambara byerekana abantu bagwaye mu gihe nsenga kuri two narambitse ibiganza kuri two nk'uko bibiliya yavuze bafata ibitambara n'uduhuzo bivuye ku mubiri wa Pawulo impwemu mbi zava mu bantu n'ibimenyetso bihambaye byarakoreka bera babonye Pawulo bamenye ko muhemu w'Imana yari muri we bamenye ko yari umuntu adatahuritse kubera ibintu yavuga yavuga ku ijambo yo ufashe ijambo rya kera ry'Igiheburayo y'ishengero ry'Abaheburayo maze akarizana ku buzima kandi akarishyira muri Kristo bamenye ko Imana yari mu rujya mugabo hanyuma babonye Imana ikora ibikorwa bidatahuritse kandi by'inkomezi biciye kuri we kuvuga ibintu imbere y'igihe kandi bagashi kuko yabivuze kandi bamenye ko yari umukozi w'Imana mwami ndasabye yuko ujya guha iteka bano bantu kubaha kwabo kw'ijambo kandi ubakize ku bwa Yesu hano mu ikoraniro mwami hari abantu bicaye neza nk'abumviriza intumwa Petero ku munsi wa Pentekote ukuntu yasubiye mu ijambo kandi yaronse ijambo kandi yavuze ati Yoweli yavuze ko mu minsi ya nyuma ibi bintu bizoshika kandi ibi ni ibyo kandi bya bihumbi bitatu barabyizeye maze barabatizwa kandi data uno munsi turi ngaha ku bw'ubuntu bwawe kandi si ukubera yuko ari abantu badasanzwe ariko ni ukubera neza nk'igihe cy'intambwe cyangwa inka cyangwa umuntu n'igihe cy'inkukuma ni ugusigwa kw'igihe igihe tubayemo ni ugukora kwa mpemu yera kw'iki gihe cyihariye cyo kwemeza ko Yesu atapfuye ibintu yavuze ko yobikora neza imbere y'imico yo ku mugoroba nzima raba twaramubonye abikora mu mazina yose twaramubonye amanuka hagati y'ubushakashatsi bw'ubumenyi maze arifotoza inkingi y'umuriro y'ubwiza yarongoye abana b'abisirayeli yahuye Pawulo mu nzira kandi turazi ko iyi inkingi y'umuriro nyine yarongoye Mose hariya mu bugaragwa muri iyo nkingi y'umuriro nyene yanditse ibitabo byinshi bya Bibiliya kuko yari yasizwe n'ijambo inkingi y'umuriro nyene yaje kuri Pawulo ku nzira y'i Damasiko yanditse ibitabo byinshi bya Bibiliya byitwa ijambo ry'Imana kandi ubu mwami iyo nkingi y'umuriro nyene ni kugaragara ku icyemezo cy'ijambo no mu bushakashatsi bw'ubumenyi turayibona ngaho ishuri ijambo ry'umwami mana reka abantu kanguke n'ingoga mwami n'ingoga abo bafise amazina yabo yashyizwe mu gitabo cy'ubugengo igihe bizomurika ku nzira yabo ese bobona nta wa mugore w'ingeso mbi iriba ujya munsi yatahuye vuba kandi yaramenye ko byari byanditswe kandi ubu data ndasaba ko kuri abo bose bajya kwakira muri uyu mwanya mu mutima yabo bitunganye bitungane ibihe byose isanye ne bazobe bavanye n'icyaha yuko bazohaguruka kandi bazogira imyiteguro yo kwakira ku mugaragaro umubatizo mu izina rya Yesu Kristo ubwo guharirwa ibyaha byabo kugira ngo berekane ko bizeye ko Imana yabahariye kandi bafashe izina rya Yesu Kristo hanyuma data usuke muhemu yera n'amavuta kuri bo kugira ngo bashobore guhishurwa mu gikorwa cy'umwami Imana kugira ngo bashobore kuba abakozi b'igihe cyanyu kiri kuko turatahura ko dusigaje igihe gitoya gusa kandi ishengero ryoshobora kugenda umwanya uwo ari wo wose umwagazi w'intama woshobora igihe icyo ari cyo cyose kuva hera hejuru hariya cyangwa intebe y'ikimazi kwegera imbere uvuye ku ntebe y'imana aho ikimazi kiri hanyuma rero bizoba birangiye nta bindi byizigiro ku isi iraheze rero izohungabana ndishwa agashitsi na za nyamugigima hamwe no kunyiganyiga guhambaye nk'uko byari bimeze kwizuka kandi mu gihe Kristo yazutse mumva igihe abera bazozuka ikintu kimwe kizoshika mwami turashobora kuba umwanya uwo ari wo wose turarindire ko uwo munsi umunezero ushika ubu fata abana bawe mu maboko yawe data zana utwagazi twawe tw'intama dutoya mu gikiriza cyawe ubikore kandi ugaburira ijambo gushikaho baba mu mezi kubw'igikorwa turaguhereje ubu mwami wishure isengesho wabuze data ari muri Mariki gice cya 11 uti igiye musenga muhagaze musenge mwizera ko mwaronse ico mwasabye kandi muzokibona kandi n'umutima wanjye wose kuri we yahishuwe ibi bintu mu myaka yose n'utudushashara ngaha muri ayo mahinga heze ndakwizeye mwami Imana igihe kirageze kiregereje kiregereje tsumba uko tubyibaza by'ukuri igihe cyo kwegera kwawe ndagusabye isengesho ryanje yishyuwe kandi ese umwana w'imana wese yahamagawe ari ahantu yoshobora kumva izo ngaha cyangwa ibande ishobora kumukorako ese muri uwo mwanya ndasabye ubwami bw'imana yishimikije ko nzi ko iri ari ijambo ririko rirahishurwa ese umucyo wo ku mugoroba wamurikira data ndabaguhereje mu izina rya Yesu Kristo amen. Ubu hose imbere cyangwa inyuma bizeye kandi batabigira bakora ukwatura kwayo ku mugaragaro yuko mwahejeje n'icyaha kandi ko mushaka imbabazi z'Imana kandi ko mwazemeye muri Yesu Kristo kigengere bazoba biteguye kubatiza abo bose bashaka kubatizwa mu musisa canke jo igihe icyo ari cyo cyose mbega muraryohewe n'agashashara ka gatanu murabona ko kuguruwe ubu mwakizeye amen. Havugwa ngo ninde yemeye inkuru zacu kandi ukuboko k'Uhoraho kwahishuriwe nde ndabona mwizeye ibyo mwabwiwe hanyuma ukuboko k'Uhoraho kurahishurwa wo ku ijambo ry'Imana kurahishurwa mwami umwami abishatse rero ejo mu gitondo nzagerageza uko nshoboye kwishura ibyo bibazo nzomara kumbura ijoro ryose kandi cyane umwanya mwinshi mu masengesho kuri ibyo mfata isaha imwe gushika isaha zitatu z'ijoro sinigeze njya mu gitanda ijoro ryaheze gushika hafi isaha indwi z'ijoro isaha icyenda z'ijoro nariko ndasoma murabona nzotegerezwa kubazwa ibi kuko ni ukuri turegereje cyane ku kintu icyo ari cyo cyose ubusazi ubwo aribwo bwose cyangwa ukwibaza uko ariko kose cyane kwizera igice ntegerezwa kubibona ubwa mbere kandi rero igihe nabibonye utegerezwa kuba mu ijambo nabyo kandi rero gushikaho ubuntu bw'Imana biratunganye nabikuye hariya mu nyuma murabizi kandi byinjira namwo tegereza kuba ni k'Uhoraho agize kuko si nk'uko bivugwa kuri jewe kuko ndareze ubwanje ariko ijambo ry'umwami ni k'Uhoraho agize kandi ngira ijambo ngaha mfata ibyo yampaye hanyuma nkabishyira hamwe maze nkabibashikiriza rero ubwanyu murabizi ni k'Uhoraho agize murabona ngira ijambo ngaha uko kandi rero uguhishurwa ampa ugutandukanye n'iby'umwe wese muri twebwe yigeze kuyumvira yemwe biratandukanye n'ibyo niyumviriye kuko sinigeze ndakwigisha nk'uko ariko rero tubona ko byinjiranamo neza kandi ni biki ni k'Uhoraho agize murabona nibyo habaye ahantu huguruwe hafashwe hajya kuri ino saha kandi rero umwami araza hanyuma akarisunika akabyinjiza nk'uku rero murabona ngiri ngaha ryo nini ni umwami yo ndamukunda n'umutima wanje wose rero mwibuke mwebwe nitwari gushobora kugenda kuri arutari benshi badugije amaboko yabo hejuru rero murabona ni umuntu kugiti ciwe na mwebwe nibyo ari byo byose mushaka gukora murabona igihe kiregereje mutegerezwa kuba kubandanya uko mushoboye kose si ugukwegwa murabona kubandanya gusa kugerageza kwinjira mwami ntimundekere hanze ntusige hanze mwami imiryango irugawe nimba nshobora gusa kwinjira murabona Imana izokugara umuryango umunsi umwe yabikoze mu gihe cya Nowa hanyuma bakomanze ku rugi ukuri rero nibuke Bibiliya ivuga yuko ku muteramyi w'indi uko ni ukuri bamwe basinzire ku muterani wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu n'uwindwi ariko ku muterani w'indwi hari itangaza kamwe umugore aje musohoke mumusanganira inkumi zisinzire zavuze ziti yemwe no kenera kuronka amavuta kanaka rero umugeni yavuze ati se gusa yankwiriye jewe gusa yampagije niba ushaka kuyaronka genda uyasabe ushimitse nimubona ya nkumi isinziriye none murabe umwepisikopo umupreseteriyano umuriteriyano n'ikintu cyose bagerageza gukora ibyo kandi bibaza kandi ikibazo cyabyo aho kugerageza kuronka muhemu yera bari kubagerageza kuvuga mu ndimi kandi benshi muri bo bavuga mu ndimi kandi bumva isoni zo kuza kuri rino shengero kugira ngo basengegwe bashaka jewe ngende mu nzu yabo hanyuma ndabasengere nita ibyo muhemu yera uko ni ukuvuga mu ndimi ariko si muhemu yera murabona rero nizera yuko muhemu yera avuga mu ndimi murazi ndabyizeye murabona ariko hari ukwigana ibyo nyine yego mugenzi bya byamwa bya muhemu byerekana icyari cyo ibyamwa by'igiti bigaragaza ubwoko bw'igiti ubwo ari bwo si igishishwa ni icyamwa rero mwitegereze rero igihe yaza yasaha ya nyuma kandi hariya igihe binjira rero baragiye baca bavuga bati yemwe ndizera ko ndamufise ubu ndamufise ego twamuronse jewe byobaye byiza ntavuze ibi murabona kuko birashobora gutera uruzazane igihe navuga ubuheruka kuzamuka ukuntu kushitse jewe rero namba mvuga yuko mubereye izamurwa ni byiza mwitegereze mwitegereze n'ibyiza bya ibyo ni ku bwanyu igihe ya nkumi isinziriye murabona ujya yiyumviriye ko yasenze cyane kugira agaruke umugeni yari amaze kugenda yagiye kandi ntiyabimenye nk'igisuma mu ijoro rero batangura gukomanga ku nzugi hanyuma habaye iki baterewe mu gihe cy'imibabaro bibiri yavuze iti hazoba amarira no kuboroga n'insya z'amenyo uko n'ukore hazoba ari ryari mwene data mushiki wanjye sindabizi ariko jewe yoba ari jewe gusa ngaha rero murabona ibi ni ibiki iki ni icyiyumviro cyanjye murabona ndizera haregereje jewe muri munsi ndashaka ndiko ndagerageza gutambuka byoroshye cyane uko ntushobora murabona kandi rero igihe murazi ikintu kinaka cyabaye uno munsi kandi narabonye ikintu kinaka kije gusa sinashoboye guhema murabona nguyo ngaho ahagaze hajya wa muco mutoya uhagaze hajya nyine kandi rero niwo wari uri ndazi ukuntu ukore niyumviriye ntiyomana sinavuga ibyo sinshobora nasohotse mva mu cyumba njya hanze ndatambuka nduga manuka mwene data niyumviriye nte mana we ntushobora gukora iki yo murabona kandi ntegerezwa kugenda kuroba cyangwa ikintu kinaka cyangwa jewe umugenzi wewe sinshobora kubabwira murabona rero turafise umwanya mwiza si byo umwami abishimwe cyane amen murabona turi mu gihe gihambaye murabona kuko umutima wanjye akanyamuneza n'ibyishimo ariko iyo niyumviriye kuri iyi si n'ibihumbi nzi bazimiye batwikiriwe n'igitutu cyirabura rero umutima wanjye uravirirana gusa igiti ushobora gukora umva gusa mpemu yera asemerera mu mutima wawe nk'uko byagezwe n'umwami wacu igihe yaraba hariya Yerusalemu hangagiwe bwite murabona yavuze ati ewe Yerusalemu ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo yibundikira mu byubi byayo ntiwabikunda umva gusa mwemu yaravuga ati ni kangahe nashatse kubakoranya murabona ariko ntimwabishatse murabona turi ngahangene ku kintu kinaka abagenzi cyari cyo cyose imana irabizi nta n'umwe nta n'umwe azi igihe kigiye gushika ibyo ni ibanga nta n'umwe azi igihe gikwiye gushika ariko yesu yatubwiye ati nimwabona ibi bintu ibi bintu byose nk'ibyo nakoze hariya mu kugereranya agashashara ka gatandatu n'ibyo yari yavuze muri Matayo 24 ubu mwibuke ibyo yavuze nimwabona ibi bintu bije bitanguye gushika rero igihe kiri hafi nitegereze umurongo ukurikiranye ni wa 31 mu gihe kibandanya 32 na 33 havuze ati kandi azorungika abamarayika biwe kuvuka zimwe z'amajuru ku miyaga ine gukoranya abatoranijwe biwe ivyo nivyo yavuze ati ubu mwibuke yahagarikiye hajya nyene ntiyigeze abandanya nyuma yakajya gashashara ka gatandatu ntiyigeze apfuga ikintu na kimwe ku kindwi yavuze aka mbere aka kabiri aka gatatu aka kane aka gatanu n'aka gatandatu ariko yahagarikiye hariya ntiyigeze akavuga ko ikintu na kimwe mwitegereze ikintu gikurikira yavuze rero mwige umugani murabona rero yatanguye umugani yavuze ati ibi bintu bizoba abishyura ibibazo bitatu ibi bimenyetso bizoba ibihe kandi ikimenyetso cyo kuza kwiwe kizoba ikihe ikimenyetso cy'umuhero w'isi kizoba ikihe kandi aka gatatu hariya wari umuhero w'isi kandi ugusemerera k'umumarayika w'indwe yadugije ibiganza kandi arahiribaho ibihe byose ko atagiye gisigaye isi iriko irabyara iyindi si nshyashya birarangiye natwe turi ngaha aho nyine ku rugi yo ndahinda agashyitsi none ntegereza gukora iki ga mwami ni iki nshobora gukora murabona kandi rero mwiyumvira gusa kubona aho hantu n'aho hantu h'agaciro nahagaze hariya niranga maze ndiyumvira ewe mana kuko bashobora gukusha ibi ntotegerejwe kubasuka ntotegerejwe gukora kumanuka mu ikoraniro nkabashikanira nkabasunika mushobora kubikora kandi nta muntu ashobora kuza data atamukwegereye ariko aha hari ikidubiza kimwe dufise abo data yampaye bose bazoza ariko abasigaye n'aya madini bayishimikije nk'uko murabona maze ahenda abari batuye bose ababa ku isi abo amazina yabo atari yanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama watanzwe kikimaze yo mana we kubw'ibyo murabona ni ikintu kibabaje ikintu cyonyine ushobora gukora ni ukuguma gusa ku ijambo urabe gusa ibyo rivuga gukora ibyo ari byo byose maze rero ubikore murabona icyari cyo cyose ivuga gukora ugikore kandi uraba hariya kandi ukavuga uti yo mana we bakora ibi rero yo ni gusa ntimubona neza ingene bibereye ubu nshaka kuvuga ibi nibaza yuko amabande yahagaze abantu benshi bavuga bati mwene data Branham hamwe n'igikorwa cy'imana nk'icyo ntegerezwa kuraba kuko abantu bafata gusa aya mabande maze bakagerageza kuyacagagura murazi kubw'ibyo iyo bavuze bati mwene data Branham twari twifuje kuba dufite igikorwa cy'imana ntibuze ibyo muvuga mwebwe mu by'ukuri ntuzi ibijyana na byo mwene data mushikanje yo mana we mwibuke namba mubabwira ibinyoma imana izobabaza amaraso yabo rero mubyumvire ni ikintu giteye ubwoba kubw'ibyo mube abantu beza mukunde yesu n'imitima yanyu yose mube abicishije bugufi ntimukagerageze kwiyumvira cyane kukintu cyari cyo
cyose
mube abicishije bugufi imbere y'Imana kuko uko mugerageza kuyumvira cyane ku bintu niko mushiza kujya kure yayo murabona muyizere gusa byonyine muvuga muti none yemwe azoza ryari naba yoje umunsi ni byiza naba yoje mu myaka 20 uhereye ubu bigumara ibyiza nzobandanya gusa ngenda nk'uko ugenda ubu ndamukurikira mwami namba ushobora kunkoresha aha ariko hose ni ngaha mwami namba ari imyaka 100 uhereye ubu namba ari abuzukuruza b'abuzukuruza b'abuzukuruza banje bazoba bakiriho ngo babone bishika reka mwami sinzi ryari bizoshika ariko reka gusa ngende ngororotse uyu munsi hamwe nawe gusa murabona ndashaka kuko nzozuka kujya munsi neza na neza nk'uko noba narasinziriye gato y'ahantu hanaka namanutse hariya nca muri iyo ngoro y'icyubahiro mu bwami bw'imana hariya aho abatama bose bazoba imisore aho imvune zera zamaze kwambagwa abagabo n'abagore bahinduwe mu bwiza igikorwa nyine cy'umugabo mwiza n'umugore mwiza bahagaze hariya mu bwiza bwabo bwose n'igihagararo cy'inkumi n'umusore bahagaze hariya kandi ntibazokwigera basaza ntibazokwigera bacumura ntihazigera haba ishari cyangwa urwanko cyangwa icyari cyo cyose yo mana we niyumvira ko ubu bahagaritse gushirijwi ku mabande kandi sigaje gusa iminota 3 cyangwa 4 nshaka kubavugisha sivyo ubu ibi ni ku giti cyanje murabona kuko ejo bizoba ibihambaye gose niyumvira ko byo bavyiza ndabivuze ubu murabona ivyo ngiye kuvuga jewe ibi ni gusa byacu ubu gusa murabizi mfise umugore nkunda kandi nimeda kandi sinari kumurongora kubera urukundo nakunda umugore wanje wa mbere kandi yamara nkuko namwitwararika sinamurongoye yataba Imana yambwiye ngo ndabikore kandi murazi inkuru zanjye ingene yagiye gusenga n'ingene nagize kandi rero yambwiye neza na neza icyo nkora hanyuma uti genda umurongore na neza na neza igihe cyo kubikora ni umugore mwiza kandi ariko aransengera iri joro kandi rero ubu ni isaha zibiri imuhira ashobora kuba ariko aransengera ubu ngo mwitegereze umunsi umwe yarambwiye yavuze ati mbi yavuze ati ngiye gusa kukubaza ikibazo cyerekeye ijoro navuze nti ni byiza meda ni biki yavuze ati urazi ko ndagukunda kandi ndavuga nti ego hari neza inyuma y'ibyari byabaye hano yavuze ati urazi ko Hope agukunda nawe navuze nti ego kandi yavuze ati ubu yavuze ati sinibaza ko nzogira ishari yavuze ati ariko Hope yararifise hanyuma yavuze ati ubu igihe tuzoshika mu ijuru kandi bavuze ko wamubonye hariya navuze nti yari hariya naramubonye namubonye inshuro zibiri ariko arandirira kushika niko biri na Sharon naramubonye gusa cyo kimwe nk'uko ndiko ndakuraba narabubonye hariya hanyuma navuze ati yemwe ubu igihe tuzoshika hariya yavuze ati ninde agiye kuzoba umugore wawe navuze nti mwembi ntihazoba n'umwe murabona yamara mwembi muba abakenyezi banje yavuze ati sinshobora kubitahura navuze nti ubu mukunzi icarareka ndagushe sigurire ikintu kimwe navuze nti ubu ndazi ko unkunda kandi urazi ukumwe ndagukunda kandi ndakubaha kandi ndakubahiriza ubu akarorero byogenda gute nambaye nkajya mu gisagara hagati hanyuma umumarayika mutoya umwe mwiza cyane maze akaza kandi akanzungurutsa amaboko yiwe kandi avuga ati yoo mwene data Branham ndazi neza ko ndagukunda agatangura kunzungurutsa amaboko no kungwa mu nda wo kwiyumvira iki yavuze ati sinibaza ko nubikunda cyane kandi navuze nti ndashaka kukubaza ikintu kimwe mbega mbega ukunda nde kurusha hategerezwa kuba uguhangana jewe cyangwa umwami Yesu ubu ni ibyo mujyango gusa turavuga rero yavuze ati umwami Yesu yavuze ati ego bir uko nagukunda tungana kose ariko imbere yuko no muheba no guheba nabuze ntirakoze mukunze nanezerewe kumva uvuga gutyo ubu nabuze nti uzogenda gute ujya mugore mutoya nyine aje kuri Yesu maze akanzungurutsa amaboko avuga ati Yesu ndagukunda wo kuyumvira iki kuri ibyo yavuze ati byoryohera murabibona bihinduka biva mu rukundo rw'abantu Leo bijya mu rukundo rw'Imana agataho murabona ni urukundo rwo hejuru cyane murabona kandi nta kintu nk'icyo umugabo n'umugore no kurera abana ibyo byose byaraheze igitsina cy'umugore n'umugabo nta ngingo twose zose zimeze nk'imwe hariya murabona nta nini gihari murabona nta turemangingo tw'igitsina duhari na gatoya nta na gatoya murabona gusa muri ubwo mugenzi umbwire gusa we ubwawe atakaremangingo k'igitsina impembe zashinzwe muri twebwe ni ukugira ngo twuzuze abantu isi murabona ariko hariya nta nini zobaho hariya ntihazoba akaremangingo k'igitsina cyangwa ikigore oya ariko igihagararo cy'ubuhinga bw'Imana kizoba hari ibyo n'ibyo neza na neza ariko tuzoba hari inkomoko y'ukuri nta n'urukundo rw'abantu Leo agatoya byose ni urukundo rw'Imana agapao murabona bw'ibyo umukenyezi kizoba ikintu kinaka cyiza cyawe kandi umwe n'uwundi kandi kintu gicyo oya oya nta murabona igice cy'urukundo rw'abantu Leo nkikiri na hariya na gatoya murabona ntiyarashobora kuba ikintu na kimwe nk'ishari nta na kimwe cyo kugirira ishari nta kintu nk'icyo kiri hariya ntuzumva na rimwe ikintu gisa n'icyo murabona kandi beza gusa umusore n'abagore bakiri batoya bo kubaha kandi rero mu nyuma yavuze ati nda bibona ububi navuze nti ego ndashaka kubabwira ikintu gitoya cyashitse iyi yari indoto nari nsinziriye kandi sinari bwigere mvuga ibi ku mugaragaro mbere nabibabwiye abantu bakeya ariko nta na rimwe ku mugaragaro mbere nk'uko ndabizi naronse nararose nk'ukwezi inyuma y'ibyo ko nari mpagaze umunsi umwe kandi nari ko ndaraba igihe gihambaye atari rero urubanza sinizera ko ishingiro ryiza mvuze umugeni rizoja mu rubanza ariko nari hari igihe ibisiro byari ko biratangwa murabona kandi ntibihambaye yari hari amaze Yesu njya mu marayika yandika n'abandi bose bari bahagaze hariya kandi hariya hari nk'ingazi yamanuka ku ruhande yasa n'isengegera ry'inzovu yamanuka hasi nk'umuzingi uteye igomwe kuraba nk'uku kandi yashika hanze nk'uku ku buryo abashyitsi bose bahambaye bari bashagaje aho hanze ntashobora kubona ibyo ariko biraba kandi nahagaze hari inyuma inyuma kure ku ruhande rumwe kandi nari mpagaze hariya ntagifise icyumviro na kimwe cyo gutegerezwa kuduga izo ngazi nari mpagaze hariya narabavye umumarayika yandika yahamagaye izina runaka kandi nari kumenya gutora iryo zina naritegereje kandi hari inyuma haje mwene data agendagenda ari kumwe na mushiki wacu baza nk'uko umumarayika yandika ahagaze hariya ku ruhande rwa kristo ndoto rero gusa kandi ariko araraba kandi izina ryabo ryari ryanditswe hariya ryari mu gitabo cy'ubugingo yari gushobora kuyaraba maze akavuga ati byari byiza umugorano wanjye mwiza w'umwizigigwa ubu nimwinjire niwinjire nararavye inyuma aho bari bagiye hari zishasha n'iminezero hanyuma navuze nti nimwinjire mu munezero w'uhoraho wariho ku bwanyu kuvisa itarabaho murabona kandi yo niyumviriye bategerezwa guca hariya maze bahure hanyuma bahimbawe gusa kandi baduga imisozi n'ibibanza byiza bahimbaye ariko niyumviriye nti yo mbega ibyo si iby'ibitangaza Imana ishimwe haleluya gusa simbira hejuru wongera umanuke hanyuma numvise hahamagawe irindi zina niyumvira yo ndamuzi ndamuzi hariya nimurabe nkuku nimwinjire mu masezerano mu munezero w'uhoraho nanje wanje mwiza yo navuze nti Imana ishimwe Imana ishimwe uvuga gusa nk'akarorero nkuko bavuga bati Orman Neville murabona kandi rero navuze nti uyo ni mwene data wa kera Neville nguyo murabona hanyuma nguyu aza avani nguku ry'abantu aduga rero yavuga ati nimwinjire mu munezero w'uhoraho wabateguriye kugisi utarabaho nimwinjire kandi mwene data wa kera Neville yarahinduka gusa hanyuma agatangurira iyo inyuma asemerera gusa anavuze induru yewe ndasemerera gusa hanyuma nkavuga nti Imana ihabwe icyubahiro mpagaze ngaha njyenyine ndiko ndagira ibihe byiza ndaba bene data banje binjira hanyuma umumarayika yandika ahagarara hariya maze akavuga ati William Branham sinigeze niyumvira yuko notegerejwe kugenda aho rero nagize ubwoba niyumviriye nti yo mana we ibyo byotegerezwa kubi notegerezwa kubikora rero ncandagenda aho hepfo kandi abantu bose bankubita ku bankubita ku namahoro mwene data namahoro mwene data Branham Imana iguhezagire mwene data Branham uko nagenda baja barankubita udushi tw'umunezero nca mwisinzira inini rihambaye ry'abantu kandi bose baranyegera maze bakankubita udushi gutya Imana iguhezagire mwene data Imana iguhezagire mwene data nariko ndagenda navuze nti murakoze 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 ntaho noba nsohotse mva mu gikorane cyangwa ikintu murabize kandi nari ngiye gutegerezwa guca kuri izo ngazi nini zihambaye zasanyiza amasenge natanguye kugenda kugenda ncangaho kandi neza niteri ntambwe ya mbere narahagaze hanyuma niyumvira narabye mu maso hiwe niyumvira nti ndashika kumuraba neza muri ubu buryo hanyuma ndahagarara ibiganza byanje byari bimeze gutya numvise ikintu kinyerera mu kuboko kwanjye hano kuri ukuboko k'undi muntu narabye hirya no hino hope ahagaze aho ajya amaso manini yayirabura n'uwo mushatsi wirabura amanuka ku mugongo wiwe yambaye imvune yera andaba gutya navuze ni hope numvise ikintu gikubise uku kuboko ndaba hirya no hino meda ahagaze aho ajya amaso yirabura araba hejuru n'uwo mushatsi wirabura amanuka hasi yambaye imvune yera maze mvuga nti meda hanyuma bararabana murabizi gutya bari nari ndabafise mu maboko yanje nuko tuba turagiye tugenda imuhira narikanguye yo narikanguye kandi naravyutse nicara mu ntebe hanyuma ndarira murazi niyumviriye nti ewe mana ndizigira ko biza nkuko bose hamwe na jewe mu buzima bwanje no kuzana abana kandi ibintu nk'ibyo kandi ngaturiko tugendagenda mwisi nsha yo mana we aho gutungana n'ikindi kintu cyose oya nta kintu yo kizoba ikintu cyiza cyane ntimubihushe kubw'ubuntu bw'imana mukore byose mushobora kandi hazoba ari nk'imana gutwitwara ibisecyo byawe mureke tuyiririmbe ubugira kandi n'umutima wacu wose rero tuduze amaso yacu ku Mana ndamukunda yavuze ko yobaye muzima inyuma y'igikorane kuko ni ukuri ngaho amaboko yo mu hejuru ashima imana icyo ni cyo gituma ntariko ndateba ngaho umwanya muremure si ukubabwira icyo nkora nariko ndavugana na meda n'abandi kandi ntariko ndaraba kugira ngo ni icyo nagumye mbona wa muco ugira umuzingi inyuma y'imbere hanyuma ugenda hanyuma umanuka hejuru yiwe ntiwumvire nibyo yo ni byiza cyane Rero hamwe n'imitima yacu
Just think of his goodness and mercy.
Gusa nimwiyumvira ubugwaneza n'imbabazi ziwe.
I can see the coming of the Lord through that.